mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo. Inkumi cumi n'abayuda ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo ry'icumi na rimwe ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu mu gitondo i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutse, ndanezerewe cyane kuba ngahugira kandi iki gitondo mu gikorwa cy'umwami. Hasa n'abaho hanze ariko yo hameze neza by'ukuri mu nzu. Iki ni igihe dushobora kuvuga ko ari byiza kuba mu nzu uraba hanze, sibyo? Kuba hanze uraba mu nzu. Nararyamye neza mu ijoro riheze kandi numva meze neza cyane muri iki gitondo. Kandi twagize ibihe byiza ijoro riheze, sibyo? Ibihe byiza gusa kandi ndabinezererwa. Twararonse igikorane cyasa n'icyabereye Chevrepode hafi gusa. Ukubandanya gukurikira kwa Mpema abandanya atera imbere. Rero turanezerewe cyane kandi turakenguruka cyane Imana kubugwaneza bwiwe n'imbabazi mwebwe abantu mu muhimwemu yanyu mu gukorana ku buryo ashobora kuturongora no kutuyobora. Murabona namba ufise ikoraniro nta ritakwiyumvamwo mpemu yera ntazona bishishura. Utegerezwa kugira ikintu kinaka gikorera hamwe. Bari ahantu hamwe kandi bahuje umutima n'inama, hanyuma rero haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Murabona, ariko igihe ufise uko nosenga kose kandi ndi ngaho murango n'ijoro niga kandi senga n'imbere y'umwami, ngendagenda ngaha nkumbure mfise ugusigwa kuri jewe n'uriye ngaha kandi numva irya nzigo. Murabona wewe gusa biramubabaza gusa kaja kure ntazohishura ikintu na kimwe. Ariko igihe wegereye ngaho uri munsi y'ugusigwa kwa wumva ikoraniro ryawe riri munsi y'ugusigwa, ico nico gihe mwemu yera atangura kugendagenda no kudukorera ibintu bihambaye. Rero murabona, sinari bwavugane n'umwungere ku vyerekeye, numvise ngo wizere gusa kandi rero naciye ninjira niruka kandi ndaraba ico yari yateguye kubw'iki gitondo. Rero mwene data Neville, ndaja kukubwira, ndaja gutangurira kuri iki cigwa gitoya kandi ninagiheza nk'isaha zitanu n'ibyiza uraronkera urankorera mu gatamaze utangure kwigisha ubivuga ko iki. Yo, ndizeye ko ugusigwa kwagarutse ngaha na kugusigwa kwagarutse ngaha nako ni mwene data Neville yamafise ku bashitsi bari ngaha bashobora kuba batari bwaze ngaha, atari kubivugira imbere yiwe ariko umuntu mwiza yamyaruka iminsi yose yasoma ico ico abayeho mu buryo bw'ico canditswe ahitamwo kimwe n'ikindi iminsi yose muri Kristo kandi iminsi yose ahitamwo kandi kuva ndamuza mezuko ari atari kuva aje muri iri shengero ariko ni kuva ndamuzi kandi haraheze imyaka myinshi ndibaza ubwa mbere nibuka ko nabonye mwene data Neville kugira ngo ndamumenye nagiye kumwumviriza yigisha igihe kimwe ku ishengero Methodiste ya hariya muri Howard Park haraheze imyaka myinshi cyane ndibaza haraheze imyaka mirongo ibiri ndibaza canke iruti yo kuva ndamumenye. Rero kandi hari yarakora kandi yariyo ndibaza ubuvuba yakora iminsi yose hariya mu bintu by'ikibira n'ibindi Harville aho aturuka kandi yakora kugira ngo abeho ku rundi ruhande akigisha. Nuko nabayeho gushika ubuvuba kandi rero gushikaho twasanze tutoshobora gukora ikindi kintu kiretse ibi. Rero ndanezerewe cyane kubw'ibyo, ndanezerewe kubw'ubutegetsi bwacu bushasha. Ibyo mwene data Neville, ego mugenzi atankiye kandi abikunda, ego mugenzi ndahagijwe gusa nawe. Kandi ubu ndizera ko bagiye kureka amashuri yo kuyinga, ego ishuri ry'abana ryo kuyinga bagiye kurireka kubera icumba ntibakuyeho ibibambazi. Rero ibyo bituma ishengero rigera hariya inyuma. Ubu iri joro tugiye kuvuga igihe cya nyuma gihambaye cy'ibira Odikia, kandi ijoro rihize twafashe igihe cya Philadelphia kandi twageze ku ntangwe y'igihe cya Odikia no kwinjiranamo. Kandi rero aya mabanga Imana itanguye kuduhishurira hagati y'ibyo bihe, urugi rwuguruye n'ubushobozi buke yafashe ijambo ryanje afise izina ryanje, ibyo bintu bitoya byose birimo ukuntu Imana yabigize nyabyo kuri twebwe mu buryo bw'igitangaza. Kubw'ibyo turakenguruka cyane rwose. akandi ntimwibagire namba hari habatugendeye bari muri twebwe bafise abantu barwaye tuzosengera abagwaye kuwiyinguza mu ndwizu hereye uno munsi kandi ivyo bizo namba umwama bishatse kandi ivyo bizo mbega mwana mubona ukuntu nkunda havuga kuvuga ivyo umwama bishatse bibiliya ivuga ko dukora ivyo namba umwama bishatse ntituramenya ntiyigeze ambwira yuko noba ndingana ishengero ryo bariri nga kandi ko twoba twese turi nga kandi kindi cyose ka rero namba rubugombe bwiwe tuzoba turi ngaha murabona namba atari ubugombe bwiwe atankeka ntituzoba turi ngaha mwene data nevira zoguma abitangaza ku radio yiwe nabandi batandukanye ndibaza mwene data ngaha nabamwe mubafisi radio kandi rero muzoze karuko mushoboye kuwiyinga mu gitondo kuko twiteze benshi ngaha bazosengerwa kandi dushaka kwinjira tuzo yemwe reka turabe nda namba hariho iguguri nini ya nkiriya byama ari byiza kurushiriza kugira amakarata yo gusengera abagwaye kuko baba barundanye cyane hamwe gusa asunikira ku ruhande uwundi n'ibindi nk'ivyo niyumvira yuko ubishize ku rutonde ku buryo baza umwe umwe gusa bituma birinda uruzazane hagati mu bantu murabizi kandi nuko rero gusa kandi ntunategerezwa guhaguruka gushika ikarata yawe ihamagawe wicare gusa nyenaho uri namba urwaye kandi wumva nabi kandi ntutegerezwa guhagarara mu murongo muremure igihe gusa ikarata yawe ihamagawe uduge gusa maze usengerwe hanyuma umanuke n'uwundi aduge gutyo ndakunda ibyo rwose kuruta mu bisanzwe ndafise abahungu bo gushiraho imbere intebe ntoya namba hari umuntu munaka merewe nabi mu gihe barindiriye mpamagara bakeye mu mwanya umwe namba bamerewe nabi yemwe bareke gusa barindire hariya mu ntebe yabo gushika canke bicare mu ntebe gushika he nimero yabi hamagarwa gushikaho bashobora gusengerwa ndizera gukira indwara kuvuye ku mana nimwe mu nyigisho zihambaye za bibiliya ari kugukira indwara kuvuye ku mana gufise byinshi kuri ivyo gusumba gukira indwara kuvuye ku mana gusa ugukira indwara kuvuye ku mana kuvuye kuvuga gusa yuko hari imana igiye kugaruka ugukira indwara kuvuye ku mana kuvuga iki ni ngwati yuko yo kuzuka kwacu namba hatari hugukira indwara kuvuye ku mana rero nta kuzuka kuri yo murabona kandi namba hatari ho mwe muyero ubwo kubabatiza nta bugingo budashira buriho mwisi igiye kuza bibiliya yavuze iti iyi ni ingwati y'agakiza kacu none murazi ingwati icarico ni gice gitoya cy'ikiguzi gitanga imbere murabona namba ugiye maze ukariha tuvuge ko waguze iraro bayishakira ibihumbi icumi by'amadolari maze warishe ibihumbi bibiri ayo n'amahera yawe y'ingwati bavyita ingwati yayo ubu namba uwo mubatizo wa mpemu yari ari ingwati gusa kubigiye kuza yo mbega hazoba iki igihe tuzoronka ikiguzi cose bizoba ivyubwiza ubu iki gitondo tugiye kugerageza gufatanya umwami abishatse bimwe muri ivyo bintu muvyi hagati y'ibihe vy'ishengera ibi ngaha nyene hariho ikintu kinaka cinjiramwo vya bihumbi ijana na mirongo ine na biri amasigari iri inkumi isinzi iri inkumi y'ubwenge n'iki menyetso cha mpemu yeri kimenyetso cha cagiko kivyo bintu byose gusa ni iherezo ry'igihe kandi ikintu cyose gishikira neza ho hano mu kibanza kimwe ku buryo twotegerejwe kuronka neza urushana rwose kugira ngo tubivuge ko ariko kugira ngo dufate igitabo cy'ibyahishiriwe Yohana kuraba ukuntu bifatanira hamwe mbega mwarigeze kubibona iterambere ryagize urugendo rumwe mushinga ntahe wood ni ibi umuntu afise ingingo zimwe afise ingingo zitandatu canke ingingo zitanu bambe iyo yaronse kuvaje ku isi haraheze imyaka ibihumbi bitandatu ariko hano nyene mu cyanyuma neza mu gihe cyanyuma gito y'imyaka ijana ya nyuma mana we yaraje hariya agenda buhoro buhoro mu gitwazi cinka ariko avuye muri icyo gitwazi cinka mu myaka ijana iheze yavuye ku gitwazi cinka ja ku kigenda juru kizoguruka hafi ibirometero ibihumbi bitatu n'amajana abiri ku isaha ubwo nibwo bunyarutsi yakoresheje ava ku gitwazi cinka ajya ku kigenda juru ha kandi naba vyabaye gusa mu myaka mike yonyene iheze yemwe novuga ko haheze imyaka itarenga mirongo itanu igihe nari umuhungu mutoya ngaha kuri utika pike bari bafise hariho umuntu yitwa Hermer Frank yahoraba ngaha yari nk'umushingwamanza yabiri umupfasoni akiri mutoya hariya ku ibarabara kandi dawe yakorera se izina ryiwe ryari Rusher kandi yari afise ubwoko bunaka bw'imodoka yari afise icumba bazungurutsa waraje iruhande yacu maze ukazungurutsa gutya kandi yarafise igitesi kimwe cyonyene kandi hari uruntu runini yarwurupira rwakora nk'ihoni kandi bategezwa kuruhuka gutya kandi bavuze bati burya bwoko bwogira umuvudu kuteye ubwoba w'ibirometero 30 ku isaha ubudawe yaragiye maze ashira umusenyi wo mu kimodoka bakwega kandi kugira ngo bawujane hariya no kuwushira mu mifuko kugira ngo bawubuze kuguruka kugira ngo barabe namba yoshobora gushikana ibirometero 30 ku isaha murabona ariko mwotegerejwe ko mwarabonye amabarabara yagendera nko ku 15 aha na 14 kuva hejuru aha murabona rero ubishize hamwe uronka ibirometero 30 ku isaha ndibuka twese turi abana mawe yaratwoza twese nka batanu muri twebwe ico gihe turira ku rugo kugira ngo tuyumve turira ku rugo kugira ngo tuyumve twarayumvije ku birometero uvuye ngahiro hayiro hiro hiro ya abantu bose barahagarara maze bagahagarika amafarasi yabo kandi nafatiye modoka ikwegwa n'ifarasi maze nkazigumya gutya murazi ico kintu cazana mu ibarabara cari kintu giteye ubwoba kandi niyumvira gusa hari kera nari mfise nk'imyaka 7 murabona ukuntu aho hari nko mu 1914 kandi mwiyumvire gusa ukuntu ivyo bintu vyahindutse kuva ico gihe kandi murabona rero hari mu myaka 40 iheze gusa canke ikintu nkico kandi murabe yaronse imyaka 600 vyo gukora ivyo vyose hano nyene kuko bibiliya yavuze ko yakoze uko mu minsi ya nyuma bo kwirutse baja kandi bavaha n'ubumenyi buzokongerekana mbega mwarigeze mwiyumvira na humu igihe yabona Outer Drive muri Chicago haraheze imyaka 400 yavuga ati bosu nikanye mu mabarabara manini y'ubu naragiye mu bihugu bishaje aho bari bafise amabarabara yabo nko muri Oslo no mu bibanza bitandukanye habonekya bigoranya abahantu ho kugenda n'amaguru kandi ni hanini yabikwiye umukogote guca mu bisagara vyaba ariko nkumbura uburebure bw'urugendo bwoba nko kuva ngagushika akuri rurya ruhome nubwaguke burenze butarenza amabarabara yabo yarafise yagutse gusa bikuye kugira ngo umukogo tushobore guca mu ibarabara yemwe murabona naho umu yavuze ati yaramabarabara manini ya kandi yavuze ati byiruka nk'imiravyo ibi bitwazi kandi byasa n'amasitimu ivyo ni mico kuri bo kandi yavuze ati zaragunda na masanganyu rya muhanuzi yarahagurutse hejuru y'igihe kane araba kure hari yagushika ku myaka 400 maze abona ivyo bije mu byiyumvire ukuhumekegwa ariko turi mu gihe cy'iherezo bagenzi gusa ni kandi niko ibyanditswe bimeze mu gihe ibi bintu byose biriko birashika ibyanditswe byose biri ngaha neza muri iki gihe cy'iherezo ngaha neza kandi niyumviriye iki gitondo nabi Imana idufashije twafatanye ibi muri ibi bintu byinshi uko dushoboye hanyuma rero iri joro icyo gihe cya nyuma gihambaye cy'ishengero ry'iraudiki ukuntu tukironka ubutumwa bwacu hanyuma kigaca ku ruhande kikirengagiza ubutumwa bwacu neza gitumbereye mu mwanya w'akazu yazi Imana yadashwe mu kanwa ayo murabona mu yandi majambo cara yirwaje mu mushishito wayo no kuvyiyumvira nzokunda mukanwa nzokudahwa mukanwa kanje niko yavuze ubu ndafise ibyanditswe bike byanditse ngaha nifuza kwisunga iki gitondo ariko ndibaza namba bitoba bigoye kuri twebwe akanya gato yigwasa guhagarara ku bw'ijambo ry'isengesho data nyene ubuntu wa mwijuru mu gihe tuje ubugira kandi iki gitondo cy'umunsi w'isabato kandi hanze imvura yatanguye kugwa kandi umuyaga w'ibarafu uri kurahuhuta ariko turanezerewe cyane yuko dufise igisenge hejuru y'umutwe wacu no munsi yuko dufise ahantu hatoyi kandi tukiri igihugu aho dushobora kuza maze gusenga tugasenga Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose agatima nama kacu katubwira gusenga rero turabona mu ijambo ryawe uko ibi bizomera igihe kirekire rero data turasaba yuko wo dusiga bidasanzwe kuno munsi ku buryo twashobora kuronka ibyiza gusumba ibindi muri ibi bihari ku bwacu kandi tube twiteguye ku masaha aturindiriye igihe tutazoba tugishoboye gukora ibi ntituzi igihe gisigaye bishobora kumara mu mayinga mezi cyangwa imyaka ntitubiza ariko rimwe na rimwe ntidushobora gukora ibi rero turasaba data yuko wotugumiza munsi y'uburongozi bw'Imana kandi si ibyiyumviro byacu byoba kuri wewe kandi ukuzirikana ko imitima yacu kube kwemewe mu nyonga hawe ewe mwami. Hariri ibyaha byacu tubisabye mu gihe tubikwaturira yuko twacumuye kandi twataye inzira kandi ntitubereye kwitwa bawe tugire gusa basabye bawe ukoresha mwami kandi tuzoba twiteguriye gukora ikintu icyo ari cyo cyose utubwiye gukora icyo ari cyo cyose duhawe twiteguriye kugikora twakire gusa mu bwami bwawe mwami kugira ngo tubashe gukora muri iki gihe gihambaye gite ubwo bisi ihanganye nacyo duhezagire ukuba ngaha kwa utwigishe na mwemu yera maze uhabwa icyubahiro kubwo gukoranira hamwe kwacu ngaha kuko tubisabye mu izina rya Yesu amina. Ubu nashaka ubwa mbere nashaka kumenya umwe wese mu bagenzi banje ngaha nabonye mu micungararo muri iki gitondo biragoye cyane nga muri iki gitondo cy'ijoro itara ryacu ari inyuma rya hariya hantu hari hasi kandi nti yerekana abantu kandi biragoye gatoya kurabira kuri ya rutari ngaha mu ijoro kandi no ku murango nuko ndabona benshi mu bagenzi bacu bava mu bice bitandukanye by'igihugu abo nshobora kumenya neza uyu munsi kurusha uko noshobora mu gihe cy'ijoro kandi boba benshi cyane kugira ngo umuntu agerageze kubahamagara bose ariko ndashaka ko mumenya yuko atankiye kandi abashimiye kandi ni inyuma y'ibi bintu byose bikaze n'ibindi nk'uko byabaye ngombwa ko ndabikora mu byanditswe kugira ngo nkore kugira ngo nzane ukuri si ibyo nashaka gukora ariko ibyo Imana yashatse ngaha byo gukora murabona kandi rero ni ibyo kandi yamara ndabona benshi muri bene data n'ababa banywanyi b'amadini n'ibindi bari kumwe nanje nyene gushika ubu kubw'ibyo ndakengurukira cyane cyane rwose mu Imana ya ibahezagire kandi bafashe n'iryo sengesho ryanje kandi ubu ego mwene data urakoze mwene data Srika urakoze mwene data Srika urakoze mwene data Srika murakoze shengero ni byiza cyane ko muvuga uko ndabikenguruka cyane rwose umuntu umwe yari ko aravuga mu ijoro ryake kubyerekeye nizera ko yari mwene data Fred yampamagaye akambwira ibicanye niyerekwa canke inzozi mwene data umwe yagize yavutse imbere gatoye yuko agenda mu ijoro ryake yabonye mpagaze ku nkombe z'isi z'igicugu z'igicu cirabura kizunguruka inyuma ndazi ko ari nyuma yanje ariko yuko gusa mu gihe nta nazoshobora kubikora gushitsa Imana ihejeje hanyuma rero rero jewe hazoba hageze ko ngenda rero kubyivyo ariko ndindi yumvira kuri ibi kutigera ubuhamba wasishaka kuba murabona ariko ndi yumvira kuri zaburi y'ubuzima ubuzima bw'abantu buhambaye butwibutsa twese murabona ibyo Paulo yakoze ibyo Irene yakoze ibyo Riteri yakoze ibyo Wesley yakoze cyangwa ibyo Uwera Marte yakoze n'ibyo bakoze kandi ubu buzima bw'abantu buhambaye butwibutsa twese yuko dushobora gutuma ubuzima bwacu buba bwiza cyane ukugenda kwacu gusiga inyuma makanda kubisenyi y'ubuzima makanda nkumbura y'uwundi mu gihe ugenda genda ku kiyaga cy'ubuzima kuko inama kuko ni namara kugenda murabona kandi mbandanije mwene data umwe yataye ibyizigiro kandi yazanye agatora kimwe muri ibi bitabo maze akagisoma kibonye azosubira kunezerwa mu mutima nibyo reka duhagarare maze dukore dushize umutima ku kintu cyose urugamba ndabikunda mweho ntimube nk'ibitungwa bitwagwa bitagira ubwenge bitegerezwa kubisunikira kuri ica ariko mube intwari ku rugamba ndabikunda ubu mwene data mutoyi George yahora avuga imwe yakunda narayivutse ku maziko yiwe twahora no kwicara nkavuga za buri y'ubuzima murazi nawe yo kwica yagasubiramo gusimba uruzitiro murabona kandi mwarumvise ibi izuba rirenze n'inyenyeri yo kumugoroba n'umuhamagara umwe usobanutse kuri jewe kandi ntihabeho kunihira ku ruzitiro igihe nzoba ngiye mu kiyaga mwarayumvise kenshi kuko byose bijana n'igihe kirekire bitari kumwe myuzure yashobora kunjana kuri ariko nizigiye kubona umuterepfa wanje mbona nkubona igihe nzoba najabutse uruzitiro sinkekeranya ko yabikoze igihe ajabuka uruzitiro kandi kubw'ibyo kandi ibyanje ni mu kugenda nsige inyuma yanje amakanda ku musenyi w'igihe kugira ngo abandi babibonye bashobore kuza bagira umwete kandi babandaye kuko umunsi munaka uhambaye Yesu azoza kandi ivyo nivyo tugiye kwiga ko muri iki gitondo ico gihe byose bizoba bihenze rero muri iki gitondo niyumviriye bijanye nuko tutaja gushobora muri ubu butumwa bw'isengesho ubu nkumbura umwami bigombye vuba nshobora kugira urundi rukurikirane rutoya rw'ibikorane ku byerekeye ishengero ry'ukuri n'iry'ikinyoma uhereye mu itanguriro tubitore muri bibiri amaze tugende tubisesangure gushika mu byahishuriwe Yohana ayo mashengero yombi byagiye kuzokora gusa hanyuma rero nkumbura umunsi mu gihe umwami bigombye tuzokuba ku rusengero ku buryo mushobora kuronka ibyicaro byinshi kuru mwaho tangira inge nari benshi mwotangara inge nari benshi bahamagaye bakavuga nkuko bacangaha gusa mu modoka bakabona bo hanze huzuye ku bw'ibyo bagaca babandanya murabona kandi rero nta kibanza dufise kandi nkumbure ko mugihe cyiciyo hashushe canke ikintu kinaka uturonka ikibanza binonoreramo imitsi cishure ryisumbuye canke ikintu kinaka cyo bavyiza mufashe igitabo cy'ivyashiriwe Yohana ico gihe canke ikintu kinaka canke igitabo cha Daniel ivyashiriwe Yohana maze mukabihuriza hamwe ku buryo dushobora kubironka rero ntitwari bwigere dushika ku ihanga ry'abayuda bari rero nkuko nabivutse mu gihe cy'umwiza cyo mu 1500 ubutegetsi bwa Katoliki igihe bariko bashiraho bunge ishengero na leta hamwe byari nyuma y'inganji y'imyaka 1000 biyumvira yuko bari neza na neza mu nganji y'imyaka 1000 cyo kwishengero ryari ryaronze icariho cyaryumwe ameze nka Kristo wo kwicara ku ntebe y'inganji kandi yo ryunze hamwe n'ishengero na leta byose byari byagenze neza ko inganji ihambaye y'imyaka 1000 yari yatanguye bara cyabyizera ari kuko no kwihenda kuko inganji y'imyaka 1000 ntishobora kujaho hatabaye kuza kwa Kristo Kristo ajana inganji y'imyaka 1000 we n'umwana w'iterambere kandi gihaje rero hazoba imyaka 1000 kandi n'ivyaba hazoba izamugwa gishengero riduga hanyuma rero kugaruka kwa Kristo kandi mwibuke rero igihe kuko ni gihe ikintu gikurikira turindiriye izamugwa gishengero rero ntimuvanga izamugwa gishengero n'urubanza rwo mu ntebe y'inganji yera kuko izamugwa gishengero nta rubanza ruriho murabona mwamaze kubibona hahepfo nibyo kuko abari muri Kristo batazocigura urubanza Yesu yavuze ati uwumva amajambo yanjye akizera uwantumye ni wafise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfashitse mu bugingo ivyo tubishika ko gute twinjira muri Kristo kandi tukabatizwa mu mubiri umwe igicete cya mbere cy'Abakorinto 12 umubiri umwe twabatijwe mu mubiri wa Yesu Kristo kandi Imana yamaze gucira urubanza uwo mubiri ntiyoshobora gusubira kuturengutsa mu rukinja kuko yamaze gucira urubanza uwo mubiri kandi kubwo uruhusha n'ubuntu duhabwa na Kristo twinjiza muri bubwiwe icete cya mbere cy'Abakorinto 12 kuko muri mwemwe twese ariho twabatije ngo tube umubiri umwe kandi twakize urubanza urwo ari rwo rwose kuko we yaciriwe urubanza yo mbega ntimukenguruka rwose kubwiwe yaciriwe urubanza kubwacu nta rubanza ruriho ukundi ariko abanka kwinjira muri uwo mubiri umubiri utaboneka mbega tuwinjiramo gute kubwo kuramukanya oya kubwikete oya kubwo mubatizo w'uko bwo bunakuwa maze oya oya kubwa mwemwe yera twese twabatirijwe muri uwo mubiri rero mwibuke turaja kubiraba mu buryo bukarishi iki gitondo uri muri uwo mubiri canke hanze y'uwo mubiri nta hagati na hagati yavyo hariho nta bakristo basa naho ari beza canke kandi hariho umuri umukristo canke nturi umukristo nta nyoni yirabura yera nta muntu aborewe atanyoye ntavyo ushobora kubona uri umukristo canke nturi umukristo uri umukristo canke uri hanze ya Kristo rero ivyo bishobora gusa nkaho ari ukwigisha sindiko ndi kure rwose yo kuba umwigisha ariko kwigisha birakaze iyo ni ingabire yiharije mu mubiri wa Kristo bwa mbere hariho intumwa hanyuma bavugishwa hanyuma bigishwa hanyuma bavuga butumwa bungera ingabire zitanu z'ibikorwa mu mubiri kandi kwigisha nimwe mu ngabire za mwemu rero ntegerezwa gusa kugenda mvuga ibyo mbona ko ari byo kandi nkagerageza kubizanira abantu no kwiga no kuhuriza hamwe ivyanditswe rero ariko ni muri Kristo gusa umubiri wa Kristo ni humenyekanira rero ibice bitatu vya mbere byo mu vyahishuriwe Yohana bivuga rero ibice bitatu vya mbere byo mu vyahishuriwe Yohana bivuga ishengero abanyamahanga abayuda abanyetiyopiya abanyafrika abantu b'ubwoko bwose bw'imwisi baja mu banyamahanga ngo bagire uwo mubiri uwiraburu weru w'inginagina bose n'amashurwe hari hamwe kandi ibyo ni by'Imana ishira ku gicaniro cyayo kandi ibyo bigizwe n'amahanga yose imiryango indimi n'abantu ariko ubu mumaze kuva ku gice cya gatatu ibihe by'ishengero nga Imana iragaruka igatwara abayuda ishengero ntiryigera risubira kubona eka muri icyo gihe n'abayuda kandi Imana ntikorana n'abayuda nk'abantu ku giti cyabo ikorana na Isirayeli nk'ihanga igihe cyose nk'ihanga uko ni ku muntu munaka yabitahuye ejo bundi ndandafise makete menshi kuri ibyo iti nirkivanga iryo natanze inkebuzo bibiri yivuga kwita ikivyarwa bita umwana w'ikivyagwa ntiyoshoboye kwinjira mu ikoraniro ry'umwami imbere y'urunganwe rugira kane cumi yabari imyaka majana n'uwo mwana w'ikivyagwa atoshoboye kuza mu ikoraniro ry'umwami hinge n'imvange yari mbuwo yari umugore ariko uwundi mugabo akabana nawe kugira ngo abyare umwana uwo mwana yari avanze atari ku bwasi ariko kubw'uwundi mugabo murabona kandi ibyo byari bibi cyane imbere y'Imana byasaba urunganwe kugira ngo ibyo bivanwe ubugira kandi imbere y'Imana ariko ibyo ntibiraba igihe iki gihe mufise ukuvuka gushasha ubu ntibari bari bafise ukuvuka kumwe hariya ubwo bwari ubwo imibonano mpuza bitinsina dufise ukuvuka gushasha ubu nako ni mu buryo bwa mwe mu gukora gukuraho ukurobanura kose rero turi biremwa bishasha muri Kristo Yesu twavutse ubwa kabiri muri mwe mu w'Imana ibiremwa bishasha kuvyerekeye ijambo ikiremwa namba bamwe muri mwebwe banyabwenge bahambaye muri hano mutahura namba mudatahura mutegerezwa kubiro ndera ikiremwa kivuye mu ijambo ry'ikigiriki iremwa irema rishasha yo nkuko nyene muri ikiremwa hano cavutse guhuza ibitsina cavutse mu guhuza ibitsina uri rero iremwa rishasha ryavukiye mu ijuru mu iremwa rishasha ry'Imana ry'umuntu mushashi iremwa rishasha ry'ipfuka ariko hategerezwa kubivuka nk'uko ukuvuka gusanzwe gukenewe gusa ukuvuka kwa mwemu yera kurakenewe nk'uko ukuvuka gusanzwe gukenewe abakiri bato babiri bashobora kurongorana kandi bakavuga bato umuhungu wacu wa mbere tuzomwita Yohana namba atigeze avuka Yohana ntiyigeze abahana ibyo birahagije ikintu nyene ashobora ni ibyiyumviro bitabaho bingahe mwe yumvira kuvyerekeye ijuru ingene ari rinini namba utavutse ubwa kabiri ntubaho birahagije bitegerezwa gusa kubuko kuko ategerezwa kubaho ivuka Imana yashyizeho amategeko yayo kandi ikintu cyose gikora vyisunza amategeko yayo murabona ubu muri ibi hari amasigarira y'abadodi udategerezwa gukizwa kandi tugiye kubiraba ubwa mbere kuko bishira rero na ntaryo hamye imigwi itatu y'abantu igihe cyose buri gihe kandi gumya ubizirikane kandi ari uwizeye uwugira wizera n'utizera abo batatu bose hanyuma hari umuyuda yatawe kuko yahaye twebwe amahigwe hari ishengero ry'akazu yazi kandi hari ishengero ryuzuye mwemu yera igihe kimwe Charles Bohano yari umuprezida w'icanka umuyobozi w'akarere ko mu bumanuko muri Public Service Company igihe n'abakorera nariko gusa rero ndiga ibyanditswe nk'umuhungu hanyuma yavuze ati biri uwo ari we wese yavuze ati Yohana ategerezwa kuba yari yipiripiri rikaze kandi agira indoto mbi hariya ku kwizinga cipatimosi navuze nti mushinga ntahe Bohano ntiwari ukwiye kuvuga ivyo yari umutware wanje umugenzi yavuze ati ni yemwe ninde ku isi yoshobora gutahura ibyo yavuze ati biratahuritse bizotahurwa igihe mwemu yera zoba yiteguye kubihishura ibyo nibyo hamwe yavuze ati yo mana we yavuze ati naragerageje kubisoma hanyuma umwungere wanje agerageza kubisoma yavuze ati twasanze mu bintu biteye ubwoba yavuze ati twari dufise umugeni ahagaze ku musozi Sinayi murabona kandi yavuze ati hanyuma twari dufise umugeni yari kumwe n'igisato cacira amazi yo mu kanwa cacu ngo akirwanye amasigarira y'urubuto rw'umugore twari dufise umugeni mu ijuru bose batati icarimwe navuze nti ibyo ni ukudatahuzwa na mwemu murabona yavuze ati yemwe ngaho bose ku batatu n'icarimwe navuze ntego mugenzi ariko uko siko vyashizweho murabona mwisi 140,000 be n'umugeni nabo sibo bara bayudari kuwo ico gisato cashutse kwa mazi yo mukanwa kacho ngo kimurwanye yaramasigarira masigarira y'urubuto rw'umugore yubahirije ivyagezwe kandi yarafize igishinga nahe cha Yesu rero umugeni yari mubwiza murabona ibihumbi 142 igice cha 14 civyashiro Yohana bari bahagaze hariya ku musozi Sinai uko n'ukuri neza na neza bafise izina rya se mu ruhanga ivyo nivyo rwose umuyuda masigarira y'umuyuda kandi rero hano hazi igisato ubutegetsi bw'Iroma rikaba ishengero ubwaryo ryari ryamaze kuzamurwa ryari mu bwiza mu mazimano y'ubukwe imyaka 3 n'igice rero igisato murabona igisato camya ari Iroma igisato gitukura rero kugira ndabimbemeze neza mu byashiro Yohana 12 igisato cara kiriye umugore yaragiye kuvyara umugabo mwana zotwaza igihugu y'ibihugu vyose inkoni y'icuma kandi ya sutsa amazi yo mu kanwa kiwe no canke agwana n'amasigarira y'urubutari gisato gitukura ubwa mbere cahagaze imbere y'uwo mugore akimara kuvyara uyu mwana categerezwa kurya uwo mwana akimara kumuvyara ubu mbega ninde ahagaze imbere y'ishengero ry'abisirayeli umugore w'umwisirayeli ngo arye umwana wiwe Yesu akivuka Roma Herodi yatangaje koko buri muntu ategerezwa kwicwa buri mwana afise imyaka 2 n'iri munsi ngaho habaye ubwicanyi bwahitanye abana bose babisirayeli mu gihugu cyose neza na neza cya kintu nyene farao yakoze ngo afate Mose wari ikigereranyo ciwe yisha abana bose hanyuma aramubura yo Imana irazi ingene ibanyegeza yo ntunezerewe ko wihishije yo ubwihisho bibiliya yavuze iti aba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye kandi ubuzima bwanyu muri Kristo bwibuhishijwe muri Kristo kandi mwashizwe ku ikido kimenyetso na mwemu yera umurwanizi niyo shobora kubatora hamwe yo bigomba niyo shobora kubikora namba murabona wihishije muri Kristo wiyumvire ko mwapfuye kandi ubuzima bwanyu buhishijwe muri Kristo buhishijwe mu mana biciye muri Kristo kandi mwashizwe ku ikimenyetso namwemu yera rero ubuyu yasigaye yari nkumi sinziriye ko cyasendanisha amazi avuye mu kanwa kacu kugira ngo kirwanye abo mu muruvyaro rw'amasigarira y'umugore none amasigarira niki rero aho wewe utegerezwa guhuza ibi bigereranyo rero hari shengero iryo ari ryo shengero ryo mu mubiri ngomba nkumbure ndashobora kubicapa ngaha hanyuma ndabigire ivyumvikana kuruta gato rero mwene data Neville namba mfashe mu mwanya wawe ndagusavye mbabarire rero hari rero mwibuke ko hari iki ubutizera ndashira ko ute ubutizera kandi uyo ni umunyavyaha hanyuma ngaha hari uyundi mu w'umunyamigenzo ndashiraho ume ishengero ry'imigenzo hanyuma rero ngaha hari irindi ari ryo shengero ryakijijwe ndashiraho lena ye ishengero ryakijijwe rero mu bagumize mu vyiyumvira igihe cyose rero muri iri shengero ryakijijwe harimo imigwi ibiri muri iri shengero ngaha nyene no ngaha nyene ari byo byagereranywa na Kristo umwe muri bo yari nkumi sinziri y'uwundi yari afise amavuta mu itara rero mwebwe mwese ni bangahe bibuka inkuru tugira tubishire mu munota umwe gusa ubu bwa mbere imbere yo gukora ibyo tugiye kuri bamwe 144 bo mu byashiro Yohana 7 kugira ngo bishobore kumvikana rwose rero mutegerezwa kwibuka ibi kandi namwe muri ko muravyandika ibyashiro Yohana 7 reka duse n'abafata umwanya kandi mu ntimuzobite nimuzo batize gushika inyuma y'igikorane muri iki gitondo ni byiza cyane turaza ndaza kugerageza gushira isaha yanja hejuru hanyuma ndabe igihari kigeze kugira ngo tuze gushobora gusohoka rero dufise hafi amasaha abiri ubu kandi umwami agufashe kuduha iki cigwa hanyuma y'ibyo rero twebwe igice cya gatandatu kivuga ku ifarasi yera ariyo mwemu yera yagiye inesha yikunesha hanyuma hazi farasi benjutse rupfu na kuzimu barayikurikira kandi umwe mu bagendera ku mafarasi ubu inyuma y'ibi bintu inyuma y'uko gusambuka guhambaye uwa mbere yagiye yari mwemu yera azunguruka isi nk'uwanesheje kugira ngo aneshe rero haje umwe wo mu gihe gihambaye c'ikigoyi ingeri imwe y'ingano ku idenari y'ingero z'ibibiri za sayiri n'idenari iyo nibindi ariko ku mavuta na vino ntugira ico bikora ko kandi rero birabandanya gushika yuguruye ibi bimatanishi gishashara hanyuma yivyo mbona bamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine zisi bafashe imiyaga ine yo kwisi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kwisi canke kukiyaga canke kugiti cyose kandi mbona umumarayika wunda manuka vuye burasirazuba afise ikidodo c'Imana nzima semerera n'ijwi rirenga barira baba marayika bane bahawe konona bahawe konona ikiyaga n'isati ntimugire ico mugirize canke ikiyaga canke ibiti tura tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu rero mwibuka abagurano bamye abagurano b'Imana n'abayuda abagurano yari umugurano wayo umunyamahanga so umugurano muntu umugeni n'umwana uyu n'umwana ishengero ni koriri abayuda n'abagurano yo namba mwoshobora gusa iyo tuba dufise umwanya gusa wo gusuzuma ayo majambo kenshi nabikora mu cumba hariya ndasuzuma imirongo yose kandi nkayishira habona abayuda n'umugurano abayuda n'abagurano ninaguma ngaha kandi ngafata umwanya wose ku mugurano sinshikiri yindi mirongo murabona rero mwibuke gusa mubikurikirane muri bibiliya yose kandi murajya kubona yuko umuyuda ari umugurano w'Imana mbega ikigereranyo cyiza ngaha twoshobora gukora namba dushaka kugaruka kuri Ezekiyeli kane maze tukabona hariya yuko yavuze ati mbega hari ikintu nk'iki cyari bwari imbere yaha yaravye kugiye ibihome birebire kandi igihe yabikora yabonye ubugombe bwakozwe mu gisagara ubuyobe bwakozwe mu gisagara kandi hariya hagiye haje abagabo bane bafise ibirwanisho byo gutikiza kandi baraje kugira ngo bahonye ikintu cyose cyo mu gisagara cya Yerusalemu kandi imbere yaho yabagiye gutikiza barafashe barabahangarika kuko hari ubundi yaje yambaye ivyera afise ivyandiko nibangahe bigeze gusoma ivyo mu rukenyerero rwiwe Ezekiyeli kane hanyuma afise ivyandiko mu rukenyerero rwiwe yambaye ivyera yavuze ati nimuje mu gisagara ntimusambura ikintu na kimwe mutabanje kudoma ikimenyetso mu ruhanga abagurano b'Imana rero yaragiye kandi aradoma yanavuze ku bana batoye n'ibintu byose yarabadomye kandi rero abo bari bafise ibirwanisho byo gutikiza bane muri bo baraje barinjiye kandi barasambura ikintu cyose nta mbabazi bari bafise bisha abagabo abagore abana n'ikintu cyose kitari gifise ikimenyetso cy'uyo mugabo wa mbere afise inyandiko yashirako ikimenyetso kandi ubu ivyo vyari vyo mu minsi y'inyuma y'umwami wacu igihe yagabisha kuri ivyo muri Matayo 25 ukuntu ivyo igihe muzobona Yerusalemu ikikujwe n'ingabo ntimuzoreke ntimuze mwururuke muva hejuru ukunzu canke mureke uwuzoba ari mu murima ntaza subizwe inyuma no gusahura umutamana wiwe ariko muzoci Yudaya Josephus aratanga inyandiko y'ivyo hariya n'ukuntu bahunze kandi abacitse kwicuma bonyene nabemeye amajambo y'umwami Yesu kandi igihe babona ingabo zikikuje na Titus mu 96 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo igihe babona Titus akikuje impome za Yerusalemu kandi akabugaraniramo hariya barya amababi y'ibiti barya ibishishwa by'ibiti barya ivyatsi byo hasi batetse abantu umwe agateka uwundi maze bakabarya babicishije inzara babafungiyemo gusa hariya kandi amaherezo barabateye hariya maze barabica gushikaho amaraso atembera mu irembo nk'ikidengeri kiriko kirakama imipfo y'amaraso atemba mu irembo baturiye urusengero basenye impome kandi niko bimeze gushika uno munsi kandi umusigiti wa Omare wubatswaho urusengero rwari ruri kandi Yesu yavuze kuri ibyo muri Matayo 24 yavuze ati igihe muzobona cya kizira cy'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cyavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana rero mubiri mutuzitizo yavuze ati usoma niyiyubare murabona igihe muzobona cya kizira umwana w'umusi umwanda w'umusigiti wa Omare wubatswe hariya aho kibanza cera cahora kera kandi uno munsi umusigiti wubatswe hariya neza na neza mu kibanza cera neza mu kibanza cy'urusengero umusigiti w'abisilamu uri harya nk'uko Yesu yavuze ko wohabaye yego nk'uko Daniyeli yavuze ko wohabaye kandi Yesu yarabyemeje yuko wohabaye mugenzura abo bahanuzi n'Imana hariya bavuga mbere y'igihe ibyo bintu bene data byotegerejwe kuvyura imishatsi yacu yo ku mazosi yacu kumenya yuko turi mu gihe cy'iherezo turi ku iherezo nta kintu na kimwe gisigaye ibi bintu byose bishika neza nk'uko yavuze byo ko byobaye yemwe byotegerejwe kudutera intege gutuma tuba twiteguye yavuze Yesu yaratugabishije yavuze ati nimwabo nibi bishitse nk'uko turiko turabivuga yavuze ati murangamize hejuru gucungurwa kwanyu yanyu kuri hafi none byo tumaririki wigaruri isi yose tugiye kuyihomba uko biri kose ntidushobora gutsinda gutyo hari ugutsinda kumwe konyene ni muri Kristo akira Kristo rero uzoba uri neza ko utsineza kutsinda utegerezwa kuzova nga woshobora kugenda imbere yuko iki gikorane gihera woshobora kugenda imbere yuko izuba rirenga kumugoroba woshobora kugenda imbere yuko riseruka mu gitondo imbere yo mu kumunsi wiyinguza woshobora kuba wagiye twese ntituzi giye tuzogira ariko murazi mutegerezwa kugenda none si ikintu curupfu cubupfu kubishira hari ya kera muri ko muragenda genda murakina nurupfu ni nk'umukino wo guserereka bahora baja ku kintu cyo guserereka no kujira uhande y'ico kintu kugira ngo barabe ukuntu bashobora gucegera hanyuma ubwo nyene imbere y'uko babimenya baba bariko baraserereka kandi nuko niko nyene mukora murasserereka gusa hose nyene ntimuzi uwuhe mwanya ikintu kinaka kija gukugukora kukugora kandi wagiye uguhagarara ku mutima isanganya y'imodoka ikintu icyo arico cyose gusa gishika maze wapfuye kandi rero inzira yawe y'ibihe bidashirira imbere yawe uvyiyumvire mugenzi rero igihe muzobona cakizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaza ahantu hera ubu rero ubu rero mu minsi yo kuza kwa Titus Yesu amaze kugenda Muhemu yera yarurya mugaba afisi vya nyandiko mukuru kenyerero rwiwe kandi yaciye muri Yerusalemu maze ashira ikimenyetso ku bantu kandi ubundashaka ko mubona iki kintu kinaka banywanyi bishengero kandi muvuga ko mufise muhemu yera yavuze ati ntudome numwe muri bo kiretse abanihishwa kandi barizwa no kubera ubuyobe bukoregwa mu gisagara ubu ni hehe hari umuntu kanaka tuntuye cyane nibibera mwisi iki gihe yemwe ndi umumethodiste ndi umubatiste umupresbiterian none itandukaniro riri he niko bavuga yo si uyo mutwaro w'amaho w'abaguwa baguye ubwo buryohe ntuze wigere ureka ikintu icyo aricyo cyose cyangwa caduke no gushyira umururazi mu bugingo bwawe ntacyo bitwaye uko ariko kose umuntu wari we wese yo gufata cyangwa ikintu icyo aricyo cyose ntuze wigere ntuci rweko iteka kubwo kureka kicho kintu gishinga imizi mu bugingo bwawe kizokwiruka na mpemu yeraye umu wawe kizobikora koko ndibuka kandi ndibuka ndavuye ndiko ndavuga ikintu kinaka ngaharaze imyaka ibiri cyangwa itatu kitaricyo barabashingwa manza bampamagaye kandi nagiye umugore wanje yarayicaye hariya nari umutware wanje narungitse numva umengo uriko umva ku mutwaro kandi nasubiye inyuma kandi bahamagaye ku telefone bavuga bati mubwire amanuke kuri uno mugoroba kandi mede yavuze ati nabashingwa manza nasohotse hanze mvuga ntimubwire ko atari hondi yavuze ati bir hanyuma navuze ntimubwire ko atari hondi ubunyene hanyuma narasohotse aho maze nchaniyumvira nabi hanyuma naragarutse kandi yaramubwiye nabonye ko vyamubabaje nagiye hanze gusengera hariho umugabo yaje ngaha yarafise umwana mutoya rwaye kandi maze gusa gutangura gushira ibiganza byanje hejuru y'uyo mwana kugira ndamusengere ikintu kina cambiye kiti uri ndyarya murabona gidi urazi ivyo wakoze kandi navuze ntimushinga ntahe simbere gusengera uwo mwana murabona mpemu yera yabaye muri jewe kandi nta mpamvu yuko noshira ibiganza byanje kuri uwo mwana nurindire gushikaho nja kuroranya ibintu naramanutse hariya nabwiye umushingwa manza wanje navuze nti nakosheje yavuze ati niyumvire ko wari wagiye yavuze ati oya navuze nti nico cari natumye umugore wanje avuga ibintu bitari byo navuze nti ndasavye ikigongwe sisi nari mfisi ntumbere yo kugira ibyo navuze nti Yesu urambabarira kuri ibyo kandi nasabye umugore wanje mbabarire kuri ibyo hanyuma nasubiye hariya kuri Greniz miri hari mu kwezi kw'indwi yo hari hakiri mu ishamba kandi nari maze umuhinga mu wose mu isenga ry'ibuye nsenga kandi nagiye ndahagarara hejuru y'urutare hariya mahanze kandi nashobora kuraba kure hejuru y'imisozi kandi hasa neza cyane kandi amababi y'ikintu icyo aricyo cyose hari hatekanye gusa kubandanya hafi saa 11:12 ku muhingamo mu gihe cy'isi nta kintu na kimwe cyari hari hahoze umunsi ushuje kandi navuze ni data wo mu ijuru Mose wamuhagaritse mu rutari gihe wahaciye navuze nti ni nemba wambabari ico caha canze ese urashobora kurengana ubugira kandi hanyu munyemeze unyemerere nkanda kubone kandi neza na neza hafi y'ubu Mose bwanje ruhande yagatumba hariya hari akayaga gatoya katanguye gusuma buhoro buhoro mu mababi kamanutse neza na neza hepfi ruhande yanje uko kuntu hanyuma karengana neza na neza hepfo kaciye mu biti narize gusa nkuruyo narize nkuruyoya nasubiye kumanuka navuze nti ndazi yuko icacanje cababari ubu murabona murabona igihe cyose mushire kure yuyu imitsi y'umururatse murabona ntibirabe ikintu umuntu munaka yabakoreye mureke ntimubwire gusa imana aho ngaho n'ivyo bizoshirikara ikibi cyose kure yanyu rero baba Kristo baronse imburi ivuye kuri Kristo rero nimwitegereze ikigereranyo cy'ibintu byavuzwe ko muri kino gitondo abakristo baronse imburi basohotse muri Yerusalemu kuko bamenye yuko byari bigiye kuba rero nimwitegereze abanywanyi bishengera ikigereranyo cy'abantu bagiye mu ishengero kibiyunze mu ishengero bose bavugiye hamwe bati yemwe hari ingabo ziriko ziraza hari ingwano iri kwiraza rero reka twirukire mu nzu y'umwami ame hanyuma dusenga ariko hari harenganye ntibabikoze ntibakoze na gace kivyiza murabona ariko bari ko baritegereza imburi abo bigishwa bari bazi ico Yesu yavuze kandi baratorotse abahinga mu vya kahise bavuze bati bamwe biswe abayuda abarya abantu bavuze bati barya umubiri n'uyu muntu yitwa Yesu yahora bakiza murabona bariko baragira isangira ryera ntiye menye ico byari murabona kuko yari umuntu uwo mubira ataru wizera kandi yari umunyabwenge w'ibya kahise gusa kandi ya kandi bahunze uburake bwaje ku isi rero murabona kandi rero Yerusalemu yose yarasambuwe rero ivyo rero ibi bingaha ntibisa navyo ivyejiro Yohani ndwi rero nimwitegereze guhera igihe ingabo za Titus zakikuje Yerusalemu kure y'isi nta kindi gihe vya muri kahisi si yagiye mu ntambara atarugushika mu 1914 rero nimwumvirize neza rero aha niho umushinga ntahe Luther Ford yagiri ikosa ndabizi neza hanyene rero nimwitegereze kandi inyuma y'ibi bintu nabonye wundi mumarayika haha umumarayika abamarayika bane bari bahagaze ku mfuruka zine z'isi uko niko guhagarara nk'uko mu mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ndwi y'isi rero umuntu wari we wese arazi ikimiyaga isigura muri bibiri y'imiraga n'intambara kutumvikana umurwanizi n'inkomezi umuganwa w'ikirere murabona kandi bafashe imiyaga ine kugira ntihagire umuyaga uhuha ku izi canke ku kiyaga kandi uwundi mumarayika aramanuka avi burasirazuba aho Yesu azoturuka afize ikimenyetso cy'Imana nzima mu kuboko kwiwe kandi asemerera n'ijwi rirenga abwira baba marayika bahane bahawe kononi ababwira bo bahawe kononi kiyaga n'isi avuga ati ntimugire icyo mugire isi cyangwa ikiyaga cyangwa ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu rero Imana ntifise igihe yo ibihe bidashira turabipimisha umwanya ikintu cyose tuzi n'ingero z'uburebure n'amakwadrato ibirometero n'ibindi byinshi Imana n'ibihe bidashira nta ntango canke iherezo murabona niyihoraho rero mu mwaka w'1914 isi yose yagiye mu Budage mu ntambara y'isi uko n'ukuri isi yose mu ntambara y'isi rero mwoba mwarabibonye neza na neza yabyari ibintu bitangaje nshaka mugenzi wanje nemera yicaye ngase wa mwene data wudashire umuco muri ibi murabona bari nicabona cha Yehova cyakijijwe murabona hanyuma rero bose bari bagiye mu ntambara muravyibuka neza mu 1914 rero mbega si bitangaje neza na neza kubu ku musozo w'intambara y'isi yose ndafise igitabo kuri ivyo mu gitabo cya kabiri ku rupapuro n'imiburiburi rwa 44 yuko batazi gushika uno munsi uwahagaritse iyo ntambara Kaiser Wilhelm yavuze yuko atigeza akora ikintu nk'ica ariko ubwo nyene giturumbuka byarahagaze kandi nta muntu n'umwe azi igituma bariko bararwana haca haza hariya hejuru kandi bose baraza byose byari birangiye intambara yari irangiye kandi bari bamaze bamaze gushira umukono ku masezerano w'amahoro batazi ikizoba. Rero mu byukuri ivyo byari gufata umunsi umwe canke iminsi ibiri guso ahora ivyo bintu ntibamenye ariko reka tubirabe neza hanyuma duheraheze yari Imana yayihagaritse kugirisha iti jambo ryayo ni wa mumarayika yayihagaritse abo bamarayika bagendanye ibirwanisho byinshi biki kugira bahonyisi yose hanyuma uwundi mumarayika yavuze ati rindira gatoyi ntimukore ivyo dutegerezwa kubanza gushira ikimenyetso mu ruhanga rw'abakozi b'Imana yacu uko kwarugu shwanyaguri kwa Pentekoti mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda na gatandatu igihumbi n'amajana icyenda na cumi na kane muri ibyo bihe ni bangahe muri mwebwe ababizi mbega hoba hari umupentekoti wo mu bihe bya kera ngaha yibuka iyo minsi hari inyuma tankekego igihe ibyo muri ibyo bihe bya kera ico nico gihe mwemu yera yatanguye gusa kumanuka kandi abantu batangura kwakira mwemu yera no kuvuga mu ndimi no gusengera abagwaye n'ibindi bindi byari bitanguye gusa canke hagati y'ibihe bibiri ngaha neza na neza nk'uko byabaye ishengero ryari ry'ukuri hanyuma Pentekoti itangura gufata idini Assemblies of God Church of God n'ibindi hanyuma byahereye mu nteguro zabo nk'uko bameze uno munsi niko bimeze turi ku mpera y'igihe murabona kwirukankira kwihereza ibintu byose biza neza na neza ngaha ku iherezo. Rero kuri babo bane murabona vyahagaze mu kwezi kwa 11 igenekerezo rya 11 isaha 11 y'umutaga ukwezi kwa 11 ku mwaka umunsi wa 11 w'ukwezi kw'isaha 11 ku mutaga rero mwoba mwibuka ibyo Yesu yavuze ku byerekeye ibyo ati umwe yirukiye mu murima w'umuzabibu kigegi kugira akora isaha imwe wundi yaronse denari imwe hanyuma wundi aragenda bo barabakoze ibisaha 11 mbega uko kwari ukuri ngaha ngabo ngaha bakozi b'Imana saa cumi n'imwe byarasubijwe inyuma rero igihe kiriko kiragera kugira baze kandi biriko birashira hamwe baza muri abo bayuda kugira bagira ihanga barashwiraga isi yose hariya hose muri Irani n'ahantu atandukanye aho batomenye ko Yesu yari ku isi batigeze bamenye ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeye isezerano rishasha cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi rero murashobora kuraba mu kinyamakuru Luke na Raife n'ibindi byerekana amashusho yabo basubira inyuma mbega Yesu ntiyavuze ati nimwabo n'igiti cy'umusokoni gitanguye kwa mama babi abayuda bamye bari igiti cy'umusokoni ruru runganwe ntiruzorehera gushitsa ibi bintu byose bishikiyekijwe. Kandi rero baramaze gusubira inyuma baramaze kubihanga baramaze kuronka amahera yabo n'idrapo yabo n'ibintu byose kandi n'igihugu cemerwa ni shira hamwe mpuzamakungu cara hezubu biteguriye iki gushirwa kw'ikidodo kwa bibihumbi ijana na mirongo ine na bine rero turaza gushika ngaho mukanya bya Isirayeli baba Yuda si urya mugwi wabarya ba Wall Street bama bacamwe no kwiba n'ikindi kintu cyose mvuga abayuda nyabo batanduye abayuda bukuri bagumya ibyagezwe by'Imana muri bo. Rero abayuda nyabo bariko baja hamwe muri Palestine ubugira kandi neza na neza icyo umuhanuzi yavuze nk'uko ishimariye na Isahake bari batumvikana bama barwana yavuze kuva kera yuko bari kuba hariya ku iherezo kandi ngaho niho bari ishimariye ngaha hanyuma kwibara bararimwe ngaha hanyuma Isaka niho ari kandi bose abisirayeli n'abayuda barwanira mu kibanza kitegamiye umuntu. Rero kubona nimba ubutumwa dufise bufatanije navyo nka canke oya ya saha nyene Isirayeli yashizeho umukono ngo kibi gihugu niwo mwanya nyene uwo munsi nyene ukwezi nyene ibintu byose nari muri Greenies Mirindi ya nigihe wa mumarayika hariya yambonekera hanyuma andungika muki buga nibi nyuma yaho yari yahuye nanje epfo kuruzi hanyuma ambwira icari kigiye kuba hanyuma yambwiye igikorwa imyaka 11 kuri ya saha nyene naho Isirayeli yari yashira umukono nk'igihugu byose biri hamwe murabona umumarayika w'uhora hari ku isubu murabona ariko aragenda nashira ku murongo buri kintu kubwo kuza k'umwami kandi ni baba marayika nyene bumvi vyaha igiye ibum Hanyuma habasanze bavuze bati twururutse ngo tubone nimbi ibintu ari byo twumvise muravyibuka kandi umumara yikumwe yamanutse muri umwe yagumanye na Aburahamu watoranijwe Sodomu yari ngahefo kandi Loti yari muri Sodomu hanyuma abamarayika babiri baramanukiye bamarukinukiye yo hanyuma babigisha hanyuma basohoye wa murwe mutowe inkumirwa iryamye murabona byiza ariko mu mara yikumwe yagumanye na Aburahamu aba marayika bigishije ngahepfo biri Graham wiki gihe na bose barabasohoye ariko wa mu marayika yagumanye na Aburahamu yarahindukije ihema kandi yavuze ati Aburahamu umugore wawe Sara ari hehe yari kumenya gute yuko yari yararongowe kandi yari umugore kandi yari kumenya gute izina ryiwe yari Sara yavuze ati mwiheme inyuma yawe yavuze ati rero nagusezeraniye jewe murabona uwo mu marayika yari naragusezeraniye umwana ka ugeza huyu ugeze sinzobura kugaruka iwawe Sara yaronse umwayo mwana hanyuma Sara mwiheme inyuma yiwe yatwenze muriwe kandi wa mu marayika yamuhaye umugongo yavuze ati kuki Sara yatwenze murabona ikimenyetso ahishengero ryatoranijwe murabona ikimenyetso baronse muri Sodomu aha dusubiye muri kuri wa murwi anyu imbuyami byanyi tatatu tuyisubiye ko kandi dufise aba bakozi b'Imana bahambaye baje hariya mwizi hariya hanze inyuma yaho Billy Graham yaronkeye mpemu yera ntiyari gusohoka zanga ico nikibuga ciwe cha hariya hepfo kandi arabitahura kandi Imana yaramu agumije hariya murabona hamwe n'uko kwigisha kubwenge cha kintu yumva nga ariko aragerageza kubaterera hanze ya Sodomu kugerageza kubaterera hanze canke ahubuntu yankumisi inziriye murabona ariko ngaha niho Aburahamu yari hamwe n'umugwi wiwe kandi Yesu yavuze ati nkuko byari biri mu misi ya Sodomu niko bizoba bimeze igihe umwana w'umuntu azoserukirako murabona barya abamarayika bazoba ngaha ku isi bakora cha kintu nyene murabona ico kintu nico gituma biragiye kuba Baptiste n'ibindi nk'ivyo yategerezwa murabona Jacques Rolla n'abarya bagabo bose bahambaye bagiye abazanye mu vyuro bategerezwa kuko bariko batege batererwa hanze ntibigeze bakora utwumiza hariya hepfo na gatoyi nk'abantu bahumishijwe ariko bigisha ubutumwa bwiza bubahumisha murabona Bibiliya niko ivuga ariko uyu muntu ngaha yakoze bino bimenyetso by'igitangaza kuri Aburahamu hamwe n'umugwi wiwe ari wo shengero ryatoranijwe rero mu 1914 isi yagiye mu ntambara kandi kuva ico gihe ntibarigera baronka amahoro baguma bayinjiramwo bayinjiramwo kandi bariko bakora cha kintu nyene none bariko barakora iki bagumya yo mana tugirira imbabazi bagumya ico kintu gihambaye nabonye mwiyerekwa cha kintu cyose kigiye guhona bagumya atomike bagumya intambara kugira ngo ntibihonye bonyene gushika ico kintu kize kuyihonya gushikisira yeri garutse hanyuma ibe hamwe ibakaba hamwe hanyuma rero ubutumwa buzoja kuri isira yeri hanyuma izoshirwako ikimenyetso cha kimpe muyera murabona inyuma yaho abanyamahanga bahamagariwe gusohoka abantu bazohamagarwa gusohoka kubyizina ryiwe abo muri kino gihe ngaha barahamagawe rero Isirayeli nkondo nk'ubutumwa bw'imyaka itatu n'amezi atandatu Danieli yavuze uko yavuze yuko bari kuba bari hano 70 canke imyaka 7 yavugishijwe kuri bo yari isigaye yagakiza ku Bayuda yavuze ati Mesi y'umukama ariwe Kristo azoza kandi ubuhanuzi umuhabu hanuzi hagati y'iyo myaka 70 canke imyaka 7 azokurwaho Yesu yigishije imyaka 3 n'igice hanyuma kurwaho kandi ikimaze cha buri munsi cakuweho ico Danieli yavuze ni vyiza kandi rero hariho ikibanza cahawe abanyamahanga kandi bamanuka gushika muri kino gihe rero hariho imyaka 3 n'igice isigaye kubw'abayuda ubu nimba tugiye kuvya mu vyajuru Yohana 11 tuzofata neza na neza kwihereza ishengero ntirigaragara gushika ku gice ca 19 c'ivyajuriwe Yohana ariko iherezo ry'ivyo Eliya na Mose bagaragara kubugira kandi hanyuma bigisha abo bayuda bagabo babiri basizwe na mpemu yera canke birashoboka bo ubwabo ntibigeze bapfa rero bazobica hanyuma babashire mu ibarabara ryitwa Sodoma umwami wacu yahambwe Yerusalemu kandi nyuma y'iminsi itatu kuki ubugingo mpemu w'ubugingo yaje muri bo hanyuma baratugijwe barazutse hanyuma rero hafi icya gatatu cishi cyaraturitse gicika duce duce muri ico gihe bakoze ibitangaza n'ibimenyetso hamwe n'abayuda rero aha hari abayuda bo bari baje kwigisha isi iri ntishwi ntishobora ntibari gushobora kumenagura canke ngo babicane canke isambura rize kugeza abayuda bagaruke muri ico kibanza ngiyi ngaha bibiliya ivuga uko yabonye abo bamarayika bane kandi muraba ico bategerezwa kuronka mwemu yera nkuko vyabaye nimburya mugabo yari afise agahembe karimo wino yari mwemu yera ivyo turabona yuko umuntu wese asoma bibiliya rero uko niko wa mumarayika nyena zubugira kandi hamwe na mwemu yera ikimenyetso c'Imana nzinyana abanyefeso 4:30 mwemu yera w'Imana yabashiriwe kubiye kimenyetso gushitsa ku munsi w'ugucungurwa kwanyu kandi nta kintu na kimwe bashobora gukora ubugushika abo bayuda bagarutse kandi harahezi indwi nkeya gusa bashize icyo kintu cyose hamwe nyanyuma bacika inama mpuza makungu igihe kiregereje turi kwihereza ikintu cyose cyarashizwe ku ikimenyetso ubu rero ubu ni mwihweze mu kugaragaza ko ari abayudubu ngiye kwakira avuga ati ntimugire icyo mugira isi canke ikiyaga canke igiti caricyo cyose tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu rero mu kugaragaza ko ibi vyashitse ari ukuri ihweze ibi murongo wa kane mvuga igiti giri cy'abadomwe ku ikimenyetso ngo ni 442 badomwe ku ikimenyetso bo mu muryango mu miryango yose y'Abisirayeli Abisirayeli bageze hehe ubu bakoraniye hamwe bari hiyo biteguye barindiriye igihe cyo kudomwa ku ikimenyetso gishika abadomwe ku ikimenyetso bo mu muryango wa Yuda ni 12,000 abo mu muryango wa Yerubeyeli ni 12,000 abo mu muryango wa Gadi ni 12,000 abo mu muryango wa Asheri ni 12,000 abo mu muryango wa Naftali ni 12,000 no kubandanya si miliyoni nayo no kuri Benyamini imiryango 12 kandi ibihetanga bo 12 ni 142 murabona abo ni ubu namba wo kwihweza mu gice cya 14 mu kanya hano murabiona kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Sinaya hagararanye n'abantu 144 bafise izina ryiwe ni izina rya se yanditswe mu ruhanga rwawe umusozi Sinaya umwagazi w'intama yagarutse avuye mu izamugwa hamagaruka nk'uko twabifashe mu ijoro rindi nk'uko Yosefu yirukanye abanyamahanga bose igihe yari kumwe na bene se yavuze ati ndi Yosefu mwene so kandi baciye bagira ubwoba muri bukaho twari dufise muri kirya gihe cishengera igihe yari kugarukira ko nabo bamutoboye ibiganza byiwe kandi bavuga bati izo nkovu z'imisumari wazikuye he yavuze ati mu biganza by'abagenzi banje kandi bari dodombye kandi buri muryango watandukanywe n'uwundi kandi warasiziritse kandi wararize kandi wongera urarira kuko bakoze iki kibi Mesiya wabo Imana yabo kandi azobabwira neza na neza nk'uko yavuze kuri yo Yosefu yabari Yisirayeli yavuze ati ntimubabare kuko Imana yakoze ibikugira abazi ibyazigamira ubugingo kandi Imana bibiliya ivuga ko uhoraho Imana yahumishije amaso y'abayuda kugira abanyamahanga baronka amahigwe twebwe ubwacu kujana abantu mu bugombe bw'izina ryiwe umugeni wiwe akuwe mu banyamahanga yo ni vya karoruhore siko ngivyo hari 440 vya rero nimba ushaka kubona umugeni aje hanyuma y'ivyo yerekana ko 1443 umugeni nuko babandanya gusoma hepfo kuva ku gice cy'umunani kubandanya canke ego igice cy'umunani canke ku murongo umunani shatse kuva ku gice cindwi reka dutangurire ku murongo nk'umurongo w'icyenda kuko umurongo w'umunani umurongo w'umunani ni ukudomwa ku ikimenyetso kwa Benyamini 12,000 hanyuma y'ibyo mboni shengero ryinshi ataboshobora kuriharura aho umugeni araje bo mu mahanga yose n'imiryango n'amoko yose n'indimi zose abahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigaza mu minwe yabo basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama Waba marayika bose bari bahagaze bakikije ino ntembe bakikije n'ababakuru na vya binyabugingo bikubita bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha guhimbazwa ubwenge ishimwe icyubahiro ububasha ubushobozi n'iby'Imana yacu biye bidashira amen. Umwe muri babakuru arambaza ati ba aba bambaye imvunezera nibande kandi bavuye hehe ntimugenzi niwe wo bimenya arambira ataba n'abapfuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera ku murango mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro murabona umugore wawe akora iki agukorera ibijanye n'urugo ni wicare hasi arakugaburira agutunganiriza ivyambarwa murabona agukorera ijoro n'umurango mu rugo murabona kandi kinacho ibi by'amahanga yose abanyamahanga akabana umugeni bari imbere y'intebe y'inganje y'Imana hamwe nawe umutaga n'ijoro mwese mwibuka ivyo twavuze ijoro riheze tukabigarunirako kandi ubu vyagiye ku ntebe y'inganje abana nabo ntibazoba bakigira inzara ukundi kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi kandi zuba ntirizoba kira baba barabi canke bagira indugumba canke bakanya kuko wa mwagaza ari hagati ahambaye y'iyo ntebe azoba aragira kandi azoba ashora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izohanagura amoso yose ku maso yabo ubu ngabi ibihumbi ijana na mirongo ine na bine vya Isirayeli barindiriye ukuza k'umwami kandi badashobora kwinjira imbere yuko ubwa mbere iby'abanyamahanga birangira bategerezwa kurangira ubu nshobora kuvuga gusa ikintu gitoya niharije ndifuza ndizigiye yuko muja kubitahura igihe Lewi Petrose wi Stockholm Suede umugenduzi mukuru murongozi w'amashengero y'Philadelphia yarungikira babayudu mu riyoni w'ama bibiliya udutabo dutoye tw'isezerano rishasha ndafise kamwe hariya hejuru icibutso gitoya icavuye kuri uwo muyuda iminsi yose asoma ava inyuma z'imbere kandi rero murazo kuntu ururimi rwabo rumeze kandi basoma ibi tabo maze bakavuga bati yemwe nambu uyu Yesu ari we Mesiya kandi yarapfuye maze impemu yiwe ikagaruka mu ishusho ya mpemu mutu mutwereke tumuraba kuri ibimenyetso by'umuhanuzi hanyuma tuzomwizera mbega ikintu bintu bitunganye niyumviriye nti mwami ni giki rero ubu ni gihe giki nda rero ngiye ku ndege biri nanje Royce maze turagenda nari mbandanije nja mu Buhindi maze mvuga nti ubu munsi yo kugaruka nzohagarara ngaha nyene kandi nzotanga ubutumwa ku bayuda kandi ndababaze nti mbega n'ukuri abayuda iminsi yose bizera abahanuzi babo twese ivyo turabizi kuko Imana yababwiye yuko Mesiya yobaye umuhanuzi kandi bizera abahanuzi babo kandi Imana yavuze iti namba hariho muri mwebwe umuntu w'umuhanuzi umuntu abona kandi nama nzokorana nawe mukwerekwa n'ibindi kandi namba ivyo avuze bishitse rero mumwumvirize kuko ndi kumwe nawe murabona ariko namba bidashitse rero ntimugire icyo mukora na nawe nuwo muhanuzi kuko sindi kumwe nawe ariko nivyashika ivyo yavuze rero mumwumvirize kuko ndi kumwe nawe kandi abayudi ivyo barabizi kandi niyumviriye nti yomana we ntivyo bari gitangaza ngiye gusa kwirongera nk'ibihumbi bine cyangwa bitanu byabo kandi mbe hariya kandi ndabereke gusa basomi rya bibiliya hanyuma mvuge nti nambuyu ari Mesiya tumureke akora ikimenyetso cy'umuhanuzi navuze nti mbega ibintu bihambaye bigiye kuba nari mfise itike mu kiganza canze gusa nk'iminota mirongo itatu imbere y'ico gigu guhamagarwa ku muhora w'indege y'ibarafu rero narindi hari Kairo muri Egiputa kandi niyumviriye nti Imana ishimwe mu masaha abiri abayuda baraja kuronka ikintu kimwe baronse kuri Penegoti nyene nk'uko atagukekeranya mu kintu icyo ari cyo cyose niyumviriye nti ninaja hariya kandi ngashobora kubabwira mugende kuzana mwebwe nyene mu mugwi w'abantu hariya muri mwebwe maze mubazane ngaha murabe namba atari Mesiya murabona kandi rero ndaja kuvuga nti ubu ku butaka nyene abakurambere banyu bahakaniye kuyu Mesiya mu mwakire tariki ibiganza byanyu kandi araja muraronka mpemu yera ubu nyene kandi rero bazobwira ubutumwa bwiza isi mu gice cyabo cy'isi bamaze ku igihe bamuronse mufata abarongozi mukubite gusa umutsinya mukuru wo hagati abarongozi bareke babitangure kandi ikintu kinaka cankoze ko maze kivuga kiti ntugende ubu kuko igiye kitaragera igiye cy'abanyamahanga ntikirashika mura ntikirashira murabona igihe ntikirarangira yo niyumviriye nti uwo yari jewe rero narabandanije kandi byabaye bibi cyane gushikaho ntoshobora kuvyihanganira rero nagiye inyuma mu nzu y'ububiko maze nunami ku mutwe wanje mvuga nti data niwe buvugana nanje yavuze ati ntugende muri Isirayeli ubu gihe ntikiragera narinjiye gusa mpindura itike mfata iyindi nzira nja handi hantu murabona kuko igihe ntikiragera ariko no munsi uri izina ubutumwa buzoca muri Isirayeli kandi icyo kizokora Imana izobarungikira Mose na Iliya mu byayishiriwe Yohana 11 kandi bazokora ibimenyetso n'ibitangaza n'ibimenyetso cya Yehova mu gihe igihe cy'abanyamahanga kizoba kirangiye ubuntu bwo munsi w'ubuntu uzoba mwishengero bw'abanyamahanga igihe cya Pentecoste kizoba kirangiye amadini azobandanya kuko aje ngaha nk'inkumi isinziriye turabicamwa akanya gatoyi gusa ariko bazoza muri urya mugwi ariko rero igihe babikoze igihe bazokozera ibyo abayuda bazoronka umubatizo wa mpemu yera kandi hazoba umupfyu urahari uzohagarika amajuru mu minsi yo imvura ntigwe bazokwa ubwoko bwose bw'ibimenyetso n'ibitangaza kandi iherezo abakuru b'amadini b'iroma abayuda bafise ubutunzi bwo mu isi kandi rero ishengero katolika ry'iroma rizosenyura amasezerano y'abayuda ibi bintu biheze kandi rero hazoba amasezerano basinye hagati yabo azoja hariya kandi rero aho niho imana izohagarara nk'uko yabikoze mu minsi ya mbere hariya maze irwanira Isirayeli amaherezo bazokwica babahanuzi babiri kandi bazorambarara mu ibarabara maze babacire kwa mate nkuko bagize uyu mukozi w'Imana w'umupentekoti n'umukenyezi wiwe n'abana nga haraciye amayinga makeyi hariya ninda ntoyi y'abantu byimbye gutya aho ha bahabaha chamaze bakabacira ko bakabareka barambaraye hariya kuzuba riturira mu kiringo cy'imizi itatu canke ine batabahanze bazocukora cyo kimwe bibiliya niko yavuze bazokora cyo kimwe neza hariya kandi giye bakoze ivyinyuma y'imizi itatu barambaraye bapfuye mwe mu bugi izoza muri abo bahanuzi babiri kandi bazozuka maze baduge mu byiza kandi nko muri ico gihirimwo imibiro y'imyiganano izotangura rero ico ni gihe ciherezaho ni gihe byo ni igihe cyose bizoba biheze ariko imbere yuko bishika abanyamahanga umugeni yatoranijwe hariyo bamwe muri mwe bwe bazoba bicaye ku meza igitondo kimwe muri ibi umwe azojanwa uwundi asigarekwe amaherezo muze muzimba muzokwibaza muti mbega n'ibiki uri mu modoka uvugana n'umuntu kanaka umukenyezi cyangwa umugabo wawe mwicaye ku ntebe ntibazokwishura ntibazoba bari hariya uzirukanka kubuka buri hazoba hari imva zimwe zuguruye izindi zizoba zicugaye kuko abasigaye mu bapfuye ntibazobaho igihe cy'imyaka igihumbi mwibuke gusa biraheze rero kuzobukuza kwibanga nta numwe azomenya igihe bizoshikira twabwirijwe kuba twiteguye no kumera amagabo ntituzi isaha ariko uko biri kose ntituzokwitangira imbere y'umwe mu bari nga kuko ako kanya nyene Yesu agaragaye umuteramyi wese arahaguruka uwapfuye canke muzima ntacyo bitwaye ntituzobanza kumusanganira tuzobanza tubonane Bibiliya yavutse abanyefesi igice cya gatanu yavuze iti yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoye abo bantu b'igiciro bamatanije amaraso yabo bamatanije igishinga ntaye cyabo n'amaraso yabo ntituzokwitangira imbere cyanke ntituzibira abo basinziriye kuko inzambi zovuga ikintu kinaka kizoshika ubutumwa bw'izi kintu inaka kizovuga ugutangaza kuza kwiwe kandi abapfiriye muri Kristo bazobanza bazuke kandi twebwe tukiri bazima kandi dusigaye tuzohindurwa wibereye aho maze wumva uguhinduka kuraje imishatsi y'imvi irabikavamo iminkanyari kazimangana ugahinduka mukanya gato mukanya nkako gukubita urugoye kandi tuzobanza tubonane n'abakunzi bacu ubwa mbere hariho mama papa hariho umugenzi wanje yo haleluya turiteguye kandi rero twese hamwe nabo barapfuye niko ivyanditswe bivuga tuzojanwa mu kirere gusanganira umwami urutonde rwo kugaruka yo kubona urya mutama dawe yo mana we kubona aba bakunzi ba kera bagiye mu kwizera hariya kubonana nabo murabona ugusosa kw'Imana tuzi namba tumubonye bwa mbere two kwibaza tuti mbega na mama rimwo mbega mama ya yarabishoboye twarigishije cyane twaragerageje mbega yari nga mbega data wacu jo ari nga mbega mwene data ari nga mbega nakana nakabari ngaha murabona mwami turagukunda turagukunda ariko tubanza kudutangura kuzobonana yo nta kibanza kuri ivyo twese turi hariya ntibitangaje ko bazohagarara maze bakavuga bati amina ubwiza n'ubwenge n'icubahiro n'ubushobozi n'inkomezi baba tama 24 bakuri ngo ingori zabo maze bikubita hasi gutya bose bakubita hasi maze baramutazira umunsi urizi na tuzohagarara kure y'isi hariya mu mpera z'isi hariya hantu hanaka mu kirere kandi ntituzoba turagera mu ijuru duterugwa kumusanganira mu kirere igihe Rebeka yafata ingingo n'ingoga yahisemo yuko yojanye na Eliyezeri kundogoba guhura na Yakobo canke guhura na Isakari we yaragiye kuba umugabo wiwe ntiyari bwigere amubona yamenye yuko Imana yari kwiramuyobora umwana wa Yakobo canke Isaka yari kwafata inzira yiwe mu murima mukayaga ko kumugoroba mwibuke hari kumugoroba kandi Rebeka yari kwaragendera kundogoba Eliyezeri yavuze ati nguyu rera araje hanyuma Rebeka acasimbira bacasimbava kundogo bakura igitambara mu maso yiwe ntiyari bwigera mubona ntiyarazi uwo yari umugabo wiwe ariko ntiyari bwigera mubona yaragiye guhura nawe mu kwizera sinzi ukuntu asa ariko yo nina mubona hariya maze hanze igihe namu yamubona gwara urukundo bakibona ni rya mbere kandi ntiyari bwigera mubona rero yaramubonye urukundo bakibona ni rya mbere kandi ngaha baje guhurira mu murima kandi yamujanye mu bwami bwa data hano hejuru hanyuma aramurongora uko niko ishengero rizozamugwa mu bicu hagati mu kirere hanyuma risanganira umwami ariko aramanuka yo bizoba bimeze gute urukundo kukubonana ubwa mbere kandi igihe duhagaze ngaki nkengeri zisi kandi turirimba zino ndirimbo zo gucungurwa yo mana we ese ukuntu tuzoririmba kandi tuzomuhimbaza kubwo abgacu ubuntu bwo gucungurwa yaduhaye igihe abamarayika ba zofuka impande zose zaza umuzingi w'isi n'imitwe yunamitse abatazi ico turiko turavuga abo bamarayika ntibazimiye ntibazomenye ico gukizwa bisigura nitwebwe twari twazimiye nitwebwe tuzotahura rero ikintu kibabaje cyane cyari imbere yacu hanyuma yaraducunguye n'amaraso yiwe kuva mu moko yose ururimi n'ihanga ese ukuntu uzoba ari umunsi w'umunezero ndakunda yandirimba ivuga iti hazoba igikorane mu kirere aheza heza mu ijuru nzohura nawe hanyuma ndabaramutse hiyo muri yanzu hirya y'ibicu ukuririmba kutigeze kumvikana atagutwi kupfa kwigeze kuyumva kizoba icyubahiro ndababwiye igihe Imana ari umwana bwita zoba ari umurongozi kuri irirya koraniro yo mwarumvise inkuru ntoya ya Mose hariya mu byatsi byo mu mazi mwarumvise Dawidi intakangwa na gatopito kiwe mwarumvise inkuru ivugwa ku ndoto za Yosefu n'iya Daniyeli n'intambwe turirimba kenshi yo ariko hariho benshi abandi benshi muri Bibiliya kandi ndindiranye igishika guhura nabo bose ndabyemanze uko n'ukuri kandi se umunezero duhuye nabo muri rirya koraniro mu kirere ndindiriye uwo munsi ngabo bajya 144 baraje bazoronka ubutumwa bwiza inyuma y'uko twebwe ntibashobora kubwakira igihe kimwe n'abanyamahanga abayuda barabyake barabwanka kandi tubabuhisha ubu igihumu c'abanyamahanga bazojanwa hejuru niho mpema za kuri babiri kubaho kubaye igishingana he cabo ni habayuda bazoburonka aribo 144 n'imiryango y'abisirayeli yatakaye bazokwakira ubutumwa bwiza kandi umugeni azoba yagiye ubu hariho inkumi 10 mureke dufate Matayo 21 ngaho murabona turafise umwanya mutoyo ndakunda bibiliya ninafata ninafata karuhuko kanje mu ijuru mbega ukuntu ruzoba urugendo rwiza cyane kumviriza indirimbo z'abaririmbyi bo mu ijuru Kanda marembo yanje mu maso humukiza nzohabona nicaye hasi ku nkengera z'uruzi munsi y'igitutu cy'igiti gitotahaye ndashaka kumara karuhuko kanje mwijuru ntimushaka gufata karuhuko kanyu hamwe nanje rero mu gitabo cha cuwera Yohana ndizera igice cy'ibiri na gatanu ndizera navuze ibiri na rimwe sivyo ngaha nanditse ibiri na rimwe ariko siho n'ibiri na gatanu nariko ndanyaruka kino gitondo nari navyutse ndushe kandi ntevye kandi na nariko ndanyaruka nariko nandika vyanditswe bimwe hanyuma nanditse ibiri na mugihe c'ibiri na bitanu ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi cumi zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe rero batanu muri bo bari bijuju kandi batanu bari abanyabwenge kandi kuko vya bijuju mu kujana amatara yabyo bitajanye n'amavuta
But the wise took oil in their vessels with their lamps.
Ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu matara yabo hamwe n'amavutara yabo. Umukwa gitebaganye ni kuri ibi bihe by'ishengero bose barahunyiza barasinzira. Kubandanya hepfo bose bapfuye barahunyiza hanyuma barasinzira murabona nk'uko baciyemwo rero ntibatakaye ariko bari barahunyije hanyuma barasinzira gusa bariko bararindira murabona ntibavutse yuko bapfuye ariko barahunyije hanyuma barasinzira murabona mu gicugu humvikana urwamongo nguyu mukwe nimusohoke mu musanganire hanyuma buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yavuzo bya bicucu bibwira abanyabwenge biti nimuduhe ku matara yanyu kuko amatara yacu ariko arazima ariko abanyabwenge barabishura bati nkumbure niyo dukwira twese ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire mumbabarire bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugira urugagwa mu nyuma za nkumi na za ndyamatara ziti mupfasoni nutwugururire rero murabona ntibarabizera bari abantu beza nutwugururire ariko inyishu nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi nuko mwame mugavye kuko mutazo munsi canke isaha rero za nkumi zitanu z'abanyabwenge rero amavuta muri bibiliya yerekana mpemu yera twese turazi ibyo nicyo gituma dusiga abarwaye amavuta kandi amavuta yerekana mpemu yera rero abanyabwenge bari bafise amavuta mu matara yabo ariyo mpemu yera rero bari biteguye kugenda mu mazimano kandi twari gusubira inyuma muri Ezekiyeli cyenda n'ahandi no kuzana hamwe no kwerekana ariko ndacyafise ibyanditswe birenga icumi na bitanu nanditse nga rero amavuta ya ndizera yuko twara vyize mu miga yacu muri inondwi y'amavuta yerekana mpemu yera twese turabizi rero murabe bose bari nkumi rero mureke mvuge ibi ngaha mureke dufate bino bibiri ngaha uyu ni nkumi kandi uyu ni nkumi uyu ni kicuju kandi uyu yari inkumi y'ubwenge ariko bose bari nkumi rero murafata iryo zina inkumi hanyuma muri suzume risigura uwera atanduye yejejwe ijambo kwezwa mu ijambo ukwera bisigura kutandura ku ijambo ry'igiheburayo rero iryo ni ijambo ry'ikigiriki kwezwa bisigura ukutandura rero ijambo ry'igiheburayo ni ukwera murabona kandi ivyiwacu n'ikitanduye rero bafata ayo majambo atatu nk'uko buri jambo rifise isobanuro imwe ariko bayavuga mu buryo butandukanye nk'ijambo ukutandura ukwera ukwezwa yose atatu ni ijambo rimwe nk'uko twari tugiye kuvuga ijambo doge novuga dogo icyo ni icyongereza namba mvutse dogo mu kidagi fred ni hand nukuri mwene data Mwene data nono namba vuze dogo muki espanyori ni ajo ajo hound na dogo ni imbwa kuri twebwe murabona murabona nini nkuko ijambo rero ijambo ry'ikigiriki kutandura ni kwezwa ijambo ry'igiheburayi ni kweru kwera kutanduye nkukwezwa byose ni jambo rimwe rero iri ntiryari shengero ry'ubucafu ryari ntiryari shengero ryanduye ry'ubucafu ryari ryejejwe ishengero ryera inkumi inkumi icumi zigiye gusanganira umukwe bisigura iki amashengero yose sibu singaha hepfo mu Buromani ariko ni epfo mu madini abanikorayiti ababatiste bigisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo abametodista abapresbite bigisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo abanazarayo bigisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo Peregrine Holiness bigisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo nukuri bose basohotse gusanganira umukwe rero mwibuke yuko umwe wese muri bo yari kwaja gusanganira umukwe rero nimba imana yubaha ibyo gusa rero yategerezwa kuba kubakira nabo ariko mwibuke cha kintu nye n'ukuntu mugani uheruka igihe imana yavuganye natwe mu gihe cy'ishengero hanyuma yavuze yuko baramu nyigisho za baramu rera baramu yahagaze ngaryo ryari ihanga ryiza rinini ya cyane ryifashe neza kandi barabizera imana kuko muraba ibyo baraki yakoze mu gihe yamanuka baramu bambe yatanze ico kimazi nyene kuri ya mana nyene ya Isirayeli imana ya Isirayeli Yehova kandi yubatse ibicaniro ndwindwi n'igitigiri gikwiye cy'imana
Israel's God, Jehovah. And he made seven altars. Seven is God's complete number. 6 days he labored and 7 he rested.
Yarakoze iminsi itandatu hanyuma uw'indwi araruhuka. Iyi irakwiye murabona indwi. Yarakoze iminsi itandatu mwisi inyuma ibihumbi bibiri ya mbere yahonejwe n'amazi imyaka ibihumbi bibiri ya kabiri Kristo yaje kandi ubu ni imyaka ibihumbi bibiri ya gatatu ku iherezo ya buri myaka ibihumbi bibiri kintu kinaka kiraba isi irasubira kunyiganyizwa mu myaka ibihumbi bitatu bitandatu yubatse isi imyaka ibihumbi bitandatu ishengero ryakoze igishuhushane n'isi kandi imyaka igihumbi ikwiza imyaka ibihumbi ndwi niyo myaka igihu igize inganji y'imyaka igihumbi murabitahura ubu rero ishengero rifise ibihendwe by'ishengero na ry'imana kandi ico nico gitigiri gikwiye cy'igihe cy'ishengero byose nibyo indwi indwi n'igitigiri gishitse cy'imana ibihendwe by'ishengero imyaka ibihumbi ndwi byo kurema ikintu cyose gikorera muri indwi rero hari inkumi zasohotse kumusangarira kandi inkumi z'ibicucu rero nta mavuta yare zari zifise mu matara yazo ariko bari bafise ikindi kintu cyose ntibari banduye bizera Kristo bigishije ijambo iryo bizera idini ryabo ryari kubareka bakigisha bigisha iby'ukuza kwa kabiri ikimaze impano barizera uze wigiyere uhura n'umubatiste yize igihe kimwe wobanza kumenya ico uri kuravuga utegerezwa ariko murabona bagereranya cyane Matayo 24 havuze havuga Matayo 24 25 mu isome muraza kubona Yesu yavuze mu minsi yiwe yanyumizo mpemu zibiri zizoba zegeranye gushikaho zozimije n'abatoranijwe bukuri yaba byoshoboka izoba hafi cha zizoba hafi cyane izosumbanwa n'aba bapenekote gusumba abandi bose nivyo rero Matayo 24:24 mbega hari uhafise sinda hafise uruha urahafise ngaho mushikacu canke umwe muri mwebwe Matayo 24:24 waharonse ben ni byiza ho hasome abigira Kristo abigira bavugishwa n'Imana ngivyo ubu hazokwaduka iki hazokwaduka abigira Kristo abantu bavuga bati ndi wa Kristo abigira bavugishwa n'Imana bavuge bati jewe ndibi kandi ndibiriya kandi byotsimije batoranijwe yaba byoshoboka kandi hariho gusinzira imwe ushobora guhekirizwamwo ni mu gihe watoranijwe imbere y'itanguriro ry'isuko ni ko uba waratora nijwe kubwo kumenya kuva kera izina ryawe ryanditswe mu gitabo hari ya kera ibimenyetso bihambaye rero murabe ano mashengera abiri yo iyaba noshoboye iyaba hari uburyo nogiza abantu ngo babibone biriko biragurugumba mu bugingo bwanje rino aya mashengero yejejwe cyane kandi arera nkiri nimba zari nkumi zose zari nkumi zejejwe uko bishoboka itandukaniro gusa ryari ryari amavuta mwitara mpemu yera kandi namba mpemu yera ari hariya azana wa muriro nyene yazanye kuri Pentecote ariko nta muriro bafise nta mavuta mu matara yabo bafise imigenzo y'ishengero ishengero nk'umugirwa uko woba iminsi mikuru myiza nta kibi kuri ibyo zanemera zishobora kunyiganyiza agatima nama kawe kandi indirimbo nk'izaba marayika baririmba kandi bari muzo tunga urutoki rwawe kuyawe ubuzima bwabo ntushobora kubikora ariko aracara makosa sisi ni gice cyawe ariko si byose n'uwo murwuhusha izamugwa murabona gusa bari ubu ni murabe hariho Mowabu yariko iramanuka ndabifata ngaha nyene kugira ngo mushobore kubibona ngiye Mowabu idini rihambaye ndashira ngaha bemeye idini ngiye Isirayeli itagira idini ngiye Mowabu ishiraho igicaniro kimwe 2:3-4:5-6 Isirayeli yari ifise ibicaniro 2:3-4:5-6 ni byiza Mowabu yashize ngaha ikimasa kimwe 2:3-4:5-6 Isirayeli ikimasa kimwe 2:3-4:5-6 ni byiza Mowabu yavuze iti hazozi gihaho hazobaho umuntu Kristo aza kwisi kandi azoba ari we mwagazi w'intama kuri cyaca bari mwisi turashira hiki mwagazi indwi kugicanira Isirayeli yavuze ivyo nivyo neza na neza imyagazi indwi kugicaniro murabona rero harya nyene kwitangiriro Kayini yashitseho igicanira atanga ikimaza arasenga akora ibintu byose abeli yakoze ata yo muvyakire ataguhishurirwa ku Imana mu gihishengero ryose ryubatswe kuri uko guhishurirwa Yesu niko yavuze ati kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje ukuri kwa mpemu guhishuwe kubumana kw'ikirenga bwa Yesu Kristo kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje rero ndami namba Imana yubahiriza gusa imigirwa ya nyimigenzo nka ba Methodist ababatiza ba Pentecost nabandi nambi cyarico cyonyene ibiteze ko gukora kwigisha kuza kwa kabiri n'ibintu byose bindi ibyo ni byanditswe neza na neza nkuko umubatista umupresbyterian nabandi babikora rero Imana ibwirizwa kuba fata bombi kuko ari ibyo byonyene isaba ariko murabona ataguhishurirwa hariho inkumi zisinziriye ngiyi inkumi z'ubwenge bari dini ihanga rihambaye twasomye irindi joro aho bivugwa ngo aba bantu ntibazoba idini bazogerera irya nino mu gihugu baba mu mahema bakene baciye bugufa ariko bavuga ngo ntuzigeze kubavuma kuko ndi kumwe nabo ubu ni mwitegereza aba bantu bizera imigigwa imwe nk'ibyo bizera kandi basenga Imana imwe murabona ariko ntibafise ikimenyetso so nibitangaza bibakurikira Isirayeli yari ifise inzoka y'umuringa igitangara cyuba cyakubiswe umunezero w'umwami gukira ingwara kuva ku Mana abahanuzi ibintu byose hanyene kandi ntibari bafise imigigwa atamuhezagira mavuta nicyo kimwe n'inkumi sinziriye n'inkumi y'ubwenge bose bari abantu bejejwe ariko uyu yari afise amavuta kandi uyu ntiyari afise amavuta nuko rero bavuga bati tumeze neza kumwe ibyo nta n'umwe muri twebwe ari mwiza kubitwerekeye yemwe muri umugwi w'abere abikumbagaza hasi rero ni byiza cyane nta n'umwe muri twebwe ari mwiza twese twaracumiye maze tupfa mu bwiza bw'Imana ari ku buryo bwonyine muzokwigera mubimenya si ubwo kuba umunywanyi w'ishenge ubwo kugerageza kubaho neza ariko ni gihe wakiriye Kristo suko mbayeho nico we yari sico jewe ndi nico we ari yacitse jewe kugira ngo nshobore kubwo ubuntu bwiwe gucika we umwana w'Imana murabibona rero inkumi zisinziriye n'inkumi y'izubwenge ifisa amavuta mwitara ryayo rero buno nyene humvikana urwamo ngo nguyu mukwaraje nimusohoke mu musanganire nuko baravyuka ariko bavyutse bashoboye kwinjira kuko bari bafise amavuta mu matara yabo ubwo nibwo bwari ubudasa aba ntibashobora kwinjira mu gihe ata amavuta yari mu matara yabo basubiye inyuma gusenga ngo baronke mpemu yera ariko mu gihe bari bagiye byose byari biheza amadini aravuga ngo ngo yemwe nkumbure twari ihenze nkumbure byiza tuzosubira twosubira inyuma turondera umubatizo wa mpemu yera ivyo nivyo bariko baragerageza gukora ubu mwarabibonye aba presbiteriano hariya gufata majwi kwibanda kanya gatoyi sinshaka kuvuga iri zina umukwe araje kandi rere singene kuza kwiwe kwegereje ico gihe mu gihe bagiye rero kugerageza kugura ni vyiza shira ku bandage gene ubu murabitahura mu gihe bagiye kugura bari ko baragerageza kugura ubu amashengero yose ariko aragerageza kwinjiza umuvyuro no kugerageza kugura rero umwigisha Billy Graham yanditse mu kinyamakuru Herald of Faith umwarabibonye cishikago maze avuga ati ntidushobora kwirengagiza umuvyuro wa Pentecote murabona ntidushobora kwiza abo kuko baronsa bakizwa benshi mu mwaka umwe basumba yandi mashengero yose uyashize hamwe n'uyu muriro waka neza na neza unyiganyiza wegeranye utere urusenga ukarugarukana kandi iyo utere urusenga Yesu yavuze ati ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu agaterera urusenga mu kiyaga maze arugarukanye yaronse ibinyamasyo inzoka ibikeri inzoka n'ibindi byose ariko yaronse n'amafamwe nayo ibyo nibyo ubutumwa bwiza bwa Pentecote buriko burakora bugendagenda ku isi mu kuruterera no kurugarukana turonka ibinyamasyo inkare ibinyamurobo imbwazo mu mazi inyoni yo mu mazi n'ibindi byose muri rwo ariko icyaricyo harimo amafi makeyi nayo abo nibo bumwigisha ni byiza kuri bamwe muri mwebwe bene data mwizera mu buryo bw'amategeko kuri iyi bande mwo kwipfuje kubiturira mbega ni ryari bacitse amafi igihe urusenga rwagenda rubagana baramafi uhereye ku itanguriro nibyo batoranijwe kuva ku itanguriro ryiza nta nubwo bigeze baza ku gikorwa cya shebuja ngico igikere cyanyu ufashe igikere gishaje ukagiterera ku nkombe kigira gusa kiti wawawa kigacha gisubira mu mazi nibi kinyamurobo gishaje hariya ipfivuga kiti aha uyu numukwi wabera bikumbagaza hasi aha kigacha gisubira inyuma aha wawa ah uyo yoya buno nyeni subira mu vyondo uko ishobora nivyo inzoka ishaje igenda ihuha gatoyi mu nzira itinizera ku imisi y'ibitangaza yarenganye mwigisha akana kabarabimbariye kivuga kiti ha ntushobora kumpenda ngiyo iragiye hariya nyene ubugira kandi murabona inzoka uhereye ubwa mbere igikere uhereye ubwa mbere Pawulo yavutse muri bibiri y'ubwo bwoko yavuze ati bavuye muri twebwe kuko batari abacu uhereye ubwa mbere murabona nibyo inkumi y'ikijuju inkumi y'ubwenge yari ifise amavuta mu matara yayo yari iteguye rero mu gihe yari yagiye kurondera amavuta ibyo nibyo bariko baragerageza gukora ubu aya mashengero yivuga butumwa hambaye bagerageza kurondera ibi bintu bihambaye murazi no gukora gusubira kuri bibiliya gusubira dukeneye umuhezagiro wa Pentecote rero mushobora kwiyumvira ubwo bwoko bw'ibikorane bazoronka murabona ntibazoja hariya ngo bonone ibyo bisinze byose nabirya byose yoya ntibazoheba iyi migwi y'amashyira hamwe n'ibintu nk'ibyo bishimikiza isi nka Esawu ku ruhande rumwe bagerageza gufata Imana ku rundi ruhande ntabyo ushobora gukora ntushobora kuba umukristo araba imirazi muraza uraba Imana wongera uraba isi nayo utegerezwa kwitawumbereza kuri Karuvari ukaguma ho nyene hamwe nabyo rero ariko ngaha baragenda kandi bagerageza gusubira inyuma kandi mwibuke ingene turi hafu rya mwanya nyene bagiye kugura niho umukwe yaje y'umwene data strika turi hafi yaho turi hafi cyane y'imuhira yo igitondo kimwe mu bihe mu bigiye kuza inzamba y'umwami zovuga kandi ntagiye kizoba kikiriyo kandi hazoza igitondo gihoraho cakaka kandi ciza igihe abakijijwe bo mu isi bazokoranira hamwe bajimuhiri wabo hakurya y'ibirere mbega igihe kizoba egwi inkumi isinziriye izo iyi nkumi isinziriye rero mushaka kumenya icyo bizoba nibyo igihe ikintu kimwe nshaka gusigura aya mashengero bazoyagendekera bite bizoyagendekera bite bizobagendekera gutaba abantu bagize igice cy'urugendo hamwe na Kristo hanyuma ntibaze canke ntibaje jane na Kristo inzira yose rero mu Buroma ndibaza kabiri na mirongo ibiri bibiri ivuga ngo Paulo yavuze ati namba mwemu w'Imana atari muri mwebwe ntimurabi Imana murabi dina ariko ntimurabi Imana namba mwemu w'Imana atari muri mwebwe ntimurabi Imana murabona mutegerezwa ko bamuhize mwemu w'Imana kugira ngo muwabe Imana atankeka ni byiza cyane mugenzi mibabari yahambaye ubu rero bazotegerezwa guca mu bumwibuke yavutse ubureka nsoma ibisigaye kuri birya baratwawe mu mwijima wo hanze kandi hazoba kurira ukuboroga no kuryana insya z'amenyo ni byiza cyane iyo ni mibabari ihambaye sibyo imibabari ihambaye rero imyuma y'iyi mibabaro abo bantu reka ndabifata ubugira kandi ngaha n'amasigarira ubu murabe hano hari gitambara cy'impuzo ni byiza cyane umukenyezi araki akirambika gutya ubu agiye kwikorera mu ikintu kinaka murazi ubwoko bunaka bw'impuzo rero iyi yose niyo ni impuzo ufisa ubu igipande cyose cyayo n'ubwoko bumwe bw'impuzo sivyo bombi bari nkumi murabona ni byiza cyane bari bizera Kristo bafise ishusho yo kwizera Imana baja mu ishengero bakora ibikorwa byiza by'urukundo nta na kimwe cyoshoboye kuvugwa kigwanya ibikorwa byabo by'ibindi ndazi ibikorwa byawe ariko hari icubutse yavutse muri buri gihe ndazi ibikorwa byawe ariko hari icubutse murabona ubu igihe uwo mugore afata ingingo y'ahantu ashyira igicapo ngaha kandi afata ingingo y'ahantu agiye gukata icyo gicapo n'ikigiye gukeatira ko ibyo nibyo yemwe afata icyo kiyibaza ko kikwiye kandi gice cyiza gusumba ibindi cy'icyo gicapo ibyo nibyo kuko cyose n'igitambara kimwe ariko akirambika nk'ubu mwumbure canke nka kurya aragisasa hanyuma afata umukasi wiwe maze akagikata rero ibisigaye birenga ko byitwa amasigarira ni byiza rero iki gicapo ni gike mbega cyamenywe gute biciye kuri umwe ahantu urya mupfasoni yatoranije kugitara kugikata Imana imbere y'itanguriro ry'isi yamenye iherezo kuva ku itanguriro mu kumenya ibintu imbere y'igihe yatoranije aho gukata yamenye ubudasa hagati ya Esau na Yakobo yamenye ubudasa hagati y'umunyabyaha n'uwera yamenye ubudasa irazi ntumbero y'umutima wa buri muntu wese rero yadutoranije imbere y'itanguriro ry'isi maze ashyira amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama w'Imana kandi umwagazi w'intama nawe wategerezwa kwicwa kandi washyizwe ko amazina yacu imbere y'uko wiyicwa kandi Biblia yavuze ko Kristo yari umwagazi w'intama yatanzwe ko ikimaze imbere y'itangiriro ry'isi kandi amazina yacu yashyizwe mu gitabo igihe yatoranywa imbere hariya kuba umwagazi w'intama wo gutangwa kw'ikimazi twatoranirijwe kuba mu bo yiciwe murabona ubu bose ni nkumi rero hano hari amasigarira makeyi ntibyatawe yo oya nda arabigumya ariko abishira ku ruhande ashobora kubikoresha ikindi kintu murabona ariko ntibikoreshwa hariya iryo ni shengero ryakuwe ko bazotegerezwa kuja mu rubanza kuko baca mu mibabaro y'amasigarira ubu murabitahura hano ni hishengero rija muhira murija muhira hano hari amasigarira renga ko hano hari kari 144 na bine ku musozi Sinai abayuda sabageni batatu batandukanye n'umugeni amasigarira n'144 ni neza na neza nta kintu na kimwe yarya atari ibyo kurya bya mpemu yera hariya ndibaza rero yari ameze neza cyane nta kintu na kimwe cyari kimeze nabi na Yohana murabona kandi hariya ngabo ubu mukumpera y'igihe ni bangahe bazi yuko bibiri yivuga yuko abera bazocira imanzi si Poro niko yavuze reka tuzingurure ubu mu gitabo cya Danieli maze dufate intebe y'ubwami yera twoshobora kubifata mu byajure Yohana ariko ndifuza kubifata muri Danieli nico kimwe Danieli 7 akandi turaja kubiona intebe ihambaye y'ubwami y'urubanza ngaha reka dutangurie ku murongo w'8 gice cindwi Danieli
Let's begin the 8th verse of the 7th chapter of Daniel. And I considered the horns
nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya imbere yako hakurya amahembe atatu muyare yasanzweho rero turazi yuko turi Roma ngaho ubu murabona maza ko gahembe nkabona ko amaso y'umuntu rero mwibuke iri mbihembe ntiryaronse igitsibo cyari ikintu cy'uburiganya ayandi mahembe yahindutse ibikoko ubu bwari uburiganya yari umuntu papa mu ishingo cy'ubupapa murabona n'akanwa kavuga ibihambaye erere gitegereze umurongo w'icenda nkomeza kwitegereza bakiriko barashira ku intebe z'ubwami. Ubwo n'ubwami bwose bw'abanyamahanga bwarangiye. N'umuhanuzi yavuze, ubumwibuke kimwe cyose muri ibyo bintu yavuze byarashitse mu gushika muri kino kintu cya nyuma. Turabizi muri kahise kacu twiga, maze hazu wa mbere na mbere arabyagira imyambaro yiwe yera nka sheregi, kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intame yera derere. Murazi uwo yariwe rya joro rindi muri rya yerekwa Yesu. Intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro, kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka, kandi uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe. Ibihumbi n'ibihumbi baramukorera ngirya shengero rigarukanywe nawe. Murabona kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe. Uwo n'umugenaje n'amasigaye bo ku isi, kandi imanza zirashingwa n'ibitabo birazingurugwa. Imanza zirashingwa n'ibitabo birazingurugwa. Kandi naritegereje ico gihe kubwijwi rya ya majambo yo kwihayagiza ya kagahembe kavuga, nkiriko nditegereza ca gikoko cari kiricwa mu vyimba wacu, uraherengetera utabwa mu muriro urayigira, kandi abandi bapfuye inganji yabo baraya. Nshaka kuvuga na vya bikoko bindi, nshaka kuvuga inganji yavyo birayakwa, ariko vyongegwa kubaho gushitsa igihe ginaka. Rero imanza zarashinzwe n'ibitabo vyaruguruwe. Aho nihi igihe umugena garuka maze agacurubanza n'ishengero ryatoranijwe, ishengero ryazamuwe rizogaruka inyuma y'iyo myaka itatu n'igice. Kandi nyuma y'igihe, kandi hariya mu vyahishuriwe Yohana biravugwa, havugwa yuko abandi bapfuye batasubiye kubaho mu kiringo c'imyaka igihumbi. Mwebwe nibangahe mu bisoma benshi kenshi cyane ntibabaye mu kiringo c'imyaka igihumbi Yesu agarukana n'umugeni? Umugeni, ubu mwibuke nk'uko nabivuze, ikintu cyose kiri muri gatatu kuza kwiwe kuri muri gatatu. Ubwa mbere yaje gucungura umugeni wiwe, ubwa kabiri aza gutwara umugeni wiwe nk'inkuru y'urukundo, aza buke buke maze akamwiba mu ijoro, akamujana kure y'isi, amusanganira mu kirere. Ukuza kwibanga k'umwami, murabona ubwa kabiri aje ni ugutora umugeni wiwe, ubwa mbere kumucungura, ubwa kabiri kumutora, n'ubwa gatatu hamwe nawe umwami n'umwamikazi. Kandi ngahagaruka gucira urubanza amahanga. Pawulo yavuze ati, umwe muri mwebwe afise icapfa n'uwundi yokuba ukakuja mu rukiko, ntimushobora kwitwaririka ivyo bintu bitoya. Ntimuzi yuko abera bazocira urubanza isi? Uru n'urubanza rwahawe Kristo n'urubapfu rwiwe n'abashingwa manza mu kibanza c'abacirwa urubanza, kandi hariya yicaye ku ntebe y'ubwami. Nguyu umugeni n'umushingwa manza. Kandi ngaba baraje ibitabo birazingurwa n'ikindi gitabo, aricyo gitabo cy'ubugingo. Rero igitabo cya mbere cyari igitabo cy'umunyabyaha, umwe yanswe. Ni byiza cyane, yaramaze gucirwa ko iteka ngizi impene nta n'amahirwe afise. Murabona n'umunyabyaha ubwa mbere, ni byiza cyane, ubu yaranswe. Ariko ku byerekeye intama yazaciye mu rubanza, bategerezwa gucirwa urubanza, kandi abera bategerezwa kubacira urubanza. Imana iragororotse, namba hari abatizera hariya mu gihugu, kandi turiko turubaka inyubako zinza habu z'igiciro kingana n'amamiliyoni 8 cyangwa 10 hano muri Amerika mu gishingo cyo kubashira ubutumwa. Hari Imana igiye kuzobi duhora, ariko ibareke atanke Imana iragororotse. Mwebwe ngaha namba mutarigera mubona n'imbe ibi mbere ntimwo bihorwa, ariko ubu mwo bihorwa. Murabona mwese birabaraba, kandi dufise inshingano yo gutanga ubutumwa, dufise inshingano mwoba mwarabumvise canke mukabwumvi mutabwumvise. Rero abatizera bazohaguruka, abo bantu bari hariya hanze bariko barasenga inyubako, ntivyari vyiza kuruta, ntibari ndibazi na kimwe kuri ivyo Imana iragororotse. Niyo bacira kwiteka kiretse boba bararonsa amahigwe, kandi bazoronswa ikibanza. Kandi nuko mwishengero ico kintu cose muri iki gihe cishengero, kuva kuri Efeso gushika ngaho, ubutumwa bw'ukuri bwa Kristo nk'ubwo bwari bumeze kuva ku ntango mubatizo wa mpemuyera, ubushobozi kuzuka kuvuga mu ndimi, ugusobanura indimi, ingabire zo kugikiza indwara, umubatizo mu izina ry'umwami Yesu. Ibintu vyose yatwigishije umwe wese ari muri urya mugeni azohagarara nk'umushingwa manza Hano hazanye urubanza rw'umuntu munaka mwarakize igikorane kwa nakananaka mwaramubwiye ubu mushingwa mpanzego naramubwiye ngibi biri mu gitabo ntushobora kubihakana n'ivyiyumviro byacu birimwo murabona ntushobora kubihakana ego naramubwiye yuko ategerezwa kubatizwa muri Jeffersonville hariya mu rusengero hari yego mushingwa amaza ndandandamu ego ehe ngibi mu gitabo na wababwiye ko bategerezwa kubikora mbere barora ronde mu byanditswe basanga n'ivyo mugabo ntibabikora ntaho nigeze mbamenya mbiraho mwabakora ibiziramwe murabona abone yatandukanye impene n'intama murabona ashira bamwe ku ruhande rw'iburyo abandi ku rw'ibubamvu aho niho ya migwi itatu isubira kugaruka ariko uyu mugwi ntuzigera uba hamwe n'urya mugwi urya n'umugeni kandi murabe neza umugeni ari kumwe nawe mu rusengero abandi barakorera hamwe bakazana icubahiro cabo mu bwami ariko umugeni ari kumwe n'umukwe buri gihe abandi ntibazigera bakenerwa nk'aba aha hepfo bazokora ntibazirukanwa kuko yabatandukanije ni ntama n'impene ariko we ariko impene ntiyari tanihuye ntiyaryitayeho yari impene kandi yari inyutswe inyutswe nk'impene ikozwe nk'impene hanyuma rero ipfa nk'impene kandi iryo ryari iherezo ryayo byari ibyo gusa murabona ariko intama namba imana ifashe ko nari mpagaze hamwe n'abanyabyaha hariya batigeze kumva ikintu namba rero wigisha abantu ubu butumwa bwiza kandi ntegerezwa guhagarara nimwibuka muri ya nsobanuro ihambaye yampaye haheze igihe gitoya eko ntegerezwa guhagarara hariya hamwe n'abantu kandi ko nshoboye kuba ndabajejwe kandi nobanyibonye izo miliyoni zihagaze aho navuze nti bose n'aba Branham yavuze ati oya ati nabo wazanye kuri Yesu uyavuze ati ntiharagera hazohera igihe imbere y'ukaza ariko azobanza kuza kuri wewe kandi uzoshirirwa urubanza yiwisunze ijambo wigishije kandi ivyo nivyo bahagaze ko yavuze navuze nti bose bazokororerwa ivyo mbega Pawulo ategerezwa guhagarara yavuze ati yego Pawulo nawe ahagaze hamwe n'umugwi yabwiye ubutumwa navuze nti nigishije ubutumwa nk'ubwo yigishije hanyuma abimiliyoni badugije amaboko yabo hanyuma bavuga bati ivyo nivyo duhagaze ko aho rero murabona ho nyene ego yavuze ati rero twese hamwe tuzosubira ku isi mu mubiri ushobora kurya hanyuma tunywe hanyuma tubane mu bihe byose bidashira hariya uko nukuza ku mwami ni byiza rero umuntu utumwa gusa ubuturukuri ubu turiko turagerageza kubereka ibiri hafi ku mwanya wa mwene data nga w'igikorwa cyo kubatiza cyangwa icyo awukoresha cyose ni byiza rero muri iki gihe cy'ishengero yo ehe ikintu cyiza cyane ibi ndabikunda cyane rwose muri ibi bihe by'ishengero hari impemu zibiri zikora hafi cyo kimwe ubandanije ngaho imwe ni idini yindi ni impemu yera kandi Yesu yavuze ati zarasa cyane ku buryo zoshoboye kuzimiza abatoranijwe hamwe bishobotse izo mpemu zombi ziriko zishyira ikimenyetso ku bantu babo kubw'urubanza ruri imbere Satani yasezeranije koko azogira benshi kuruta Kristo kandi arabafise rero ubu mwitegereze neza ibi mu gihe dushikiriye ibi benshi kuruta bo yogira ashyira ikimenyetso ku bantu benshi bameze nka Eva yahagaze gusa umwanya muremure bikwiye kugira ngo ahendwe iyo adahagarara ntihari kuba harabaye uguhendwa ariko Eva yarahagaze kandi amaze guhagararaho niho yavukuye uguhendwa kwiwe aho kubandanya hanyuma mbega murankurikira neza ubu umviriza impamvu Eva yahenzwe reka tubivugire hamwe kugira ngo menye neza ko mwabitahuye impamvu Eva yahenzwe ntiyigeze agumya ijambo ryose ry'Imana Satani yararimubwiye ariko ntiyigeze amubwira ukuri kose n'idini ryiwe ntavyo rikora murabona ariko yagumya igihe gikwiye kugira ngo aronke igihe cy'ijambo hanyuma ntiyafata ijambo ryose
But she stayed long enough to get part of the word.
Kandi nicyo kibazo muri iki gihe inkumi sinziriye yagumyaho igihe kirekire bikwiye kugira ngo ironke igice cy'ijambo ariko atari ijambo ryose
ishengero ryazimiye rigumaho igihe kirekire bikwiye kugira ngo rironke igice cy'ijambo ariko atari jambo ryose kandi bari abantu bimvuga kuri kandi bazirikana icyo kintu Eva yarahenzwe Bibiliya yavuze iti yarahenzwe Adamu ntiyahenzwe Adamu yarazi neza ko ariko arakora ibitari byo ariko umugore wiwe akora ibintu yariko arakora amwemeza gusangira ikintu babujijwe emwe yari umugabo murabona kandi ni nuko byari biri kuriwe ku buryo ya murabyumva murabona yari aziko ariko akora ibitari byo ariko Eva yiyumviriye ko yariko agira neza yo mbega ntimubona niyo mpamvu Paulo yavuze ko umugore adakwiriye na rimwe kwigisha ubutumwa bwiza yari muri niwe yahenzwe ariko sinkundira umugore ko yigisha canke kwa ganza umugabo ariko atekereze murabona kuko Adamu ariwe yabanje kuremwa hanyuma Eva kandi Adamu siwe yahenzwe ariko umugore niwe yahenzwagwa mu bicumuro yavuze ati yamara rero ntiyazimiya zokizwa kubwo kuvyara nimba afise umugabo n'ibindi agashishikara kwizera no kudahugumba bifatanije no kwezwa zokizwa ariko ntuzigere uwo wemerera kwigira umugore ko yigisha canke kwa kuganza murabona Paulo yavuze ati ntuzobikore ati rero nibaza ko mfise ivyiyumviro vy'umwami bavuze bati basha aba bagabo abahanuzi bari hari abavugishijwe batubwira ko dukwiriye kwigisha yavuze ati biki mbega kuri mwebwe ni ijambo ry'Imana ryanduse canke ryanduse kuri mwebwe mwenyene nihagira umuntu yiyumvira ko ari uwimpemu canke avugishwa n'Imana amenye ivyo ndabandikiye yuko yari cyagezwe c'umwami murabona ivyo yarazi ivyo yariko aravuga ariko yavuze ati ariko namba hari umuntu atabimenye ntakabimenye ntakindi ntazovyumviriza yemwe mureka bandanye gusa atumbereye neza hepfo hariya mu namanga murabona ariko nabandanye gusa ariko ngizo ngaha impemu zibiri impemu ni nkuko bashize abagore mu gipolisi aho mu mabarabara ubona umuvumo kw'ibendera rya Amerika gushira abo bavyeyi aho hanze mu ibarabara kandi ibihumbi cumi vy'abagabo bitagira akazi yemwe n'igihumbu c'umugore n'ahantu h'umugore umugore azoganza n'ugusenga umugore ni ya mpemu y'umugenzo y'igikatolika gusenga umugore nk'ikigirwamana ehe ngivyo neza ariko birajaho neza ntimubona mutego nta kintu Imana yoshobora guha umugabo kiryoshe kuruta umugore nyawe ariko iyo abaye ikindi kintu kirenze ivyo ntaba kiruko ivyo nivyo rwose Imana ntiyigeze ishaka ko abagore bakorera ahantu na hamwe muri ivyo bibanza hamwe no gukora ibintu nk'ivyo kuriya aba bagore muri bategerezwa kuvyara no kurera abana babo bose ni abavuga butumwa bato umwe umwe wese muri bo ariko bafise igikorwa cabo bwite c'ubwungere mu rugo hamwe n'abana babo mu gukorera abana babo ni byiza rero impemu zibiri zija neza neza nk'uko Eva hafi yo emwe Satani yavuze ati Imana yavuze ariko yo mu by'ukuri ntazoshobora kuducira ku iteka mu gihe twabatijwe mu izina rya Data umwana mpemu yera wumva atari byiza nk'ibyo wambura kimazi w'indyarya ego mugenzi Imana ntiyigeze ivuga ibyo ibyari byo byose nta kintu nk'icyo kihari carapfuye nta kintu nk'icyo mbarira aho izina rya Data umwana mpemu yera riri nta zina nk'iryo rihari rero ryarapfuye ryazananye hehe muri sarudi ishengero ryapfuye nta kintu nk'icyo ufise izina yuko uri muzima kandi uvuga ko uri ishengero ry'igikristo ariko warapfuye uko ni kuri nta kintu gihari nk'izina rya Data umwana mpemu yera yo wumva atari byiza kandi nibaza ko ya Paulo yavuze ko batashobotse yavuze ati wa mwarakiriye mpemu yera igihe mwizera ntimwamenye ko yoba yavuze ati none mwabatijwe umubatizo ko yavuze ati nimuze mubatizwe kandi mu izina ry'umwami Yesu Kristo yavuze ati naho yoba umumarayika avuye mu ijuru avuga ibinyuranye nibi arakavumwa uyu n'ukuri uko n'ukuri mufise inshingano yo kubivuga muratahura si mwebwe cyane cyane inizi bande ndiko ntera kamo murabona kuko ndazi iyo ziriko ziraja ahantu hose kandi uko niko bimeze neza cyane ni Eva yarahenzwe yatirimutse ku mugabane w'ijambo Mowabu yarahenzwe inkumi sinziriye yarahenzwe ishengero ryarahenzwe amadini yarahenzwe murabona gumana n'ijambo iyo niyo nzira yonyine gusa gumana neza naryo ntuve ku gace na kamwe karyo gumana neza naryo bandanya n'ibyo Imana yakubwiye gukora ntiwiteho ibyo umuntu wari we wese yovuga gumana inzira y'Imana ube inkumi sinziriye yaratakaje ikibanza cyayo turazi ivyo araza mu kurubanza kandi nimba atigeze yumva kuri yaraciriwe kwiteka ibyo nukuri nta hantu na hamwe uzosanga Yesu ataraho wamusize Yuda yashoboye kuza mwibuka inkumi zisinziriye uvuga uti bishoboka ko byazanywe n'umurwanizi neza na neza muracabayeho ubuzima bugororotse ego umugenzi niko byari bimeze no kuri Yuda yakijijwe urarezwa yarigishije ugukira indwara kubumana yirukana uburwanizi umurwanizi ye yaragororotse gusa n'imi buri buri nkuko abandi bose bari bameze ariko Pentecost igezaho niho yerekaniye ibararyiwe ntiyari yakiriye mpemu yera kandi yahinduye arahakana umwami Yesu ivyo ni vy'amashengero yakoze neza na neza imihezagiro ya Pentecost imaze gushika bagiye kure yayo yo ntimubibona shengero yo rero mwicoro ryuno munsi buye ry'ukunegesera ari hambaye ariko nko mukanya nibaza ko dufise ikintu gito kirenze iki gihe nifuza gushikira iki kintu nshaka ku ikimenyetso cy'igikoko ikimenyetso cy'igikoko reka dufate ivyashiriro Yohana 13 mukanya ivyashiriro Yohana 13:15 kandi dusome ibi ivyo ngiye agiye gukora ivyashiriro Yohana 13:15 gihabwa guha icyo gishushanyo ubu ico ni kumashengero y'abaporoti n'amashengero y'abaporoti yarafise inkomezi kubera ko yabakoze igishushanyo amashengero y'abaporoti biciye mu nama nkuru y'amashengero hariko hatunganya ikibanzaho ugufatanya kw'abaporoti bazoja hamwe nibangahe bazi canke basomye ivyerekeye inyubako y'ubumwe buhambaye bakoreye amashengero y'isatankeka murabona uduzemo aho niho ni nk'ibihugu byo mwishira hamwe mpuzamakungoni kandi bose bari hamriya umwe wese muri bo co kimwe naba Assemblée of God bari hariya bari hariya murabona nimbwa idya imbwa nkuko ingurube irya mu ica mu myanda nimbwa kubyo kudaya dashwe tugaruke ku kintu mbe nico neza na neza nka bose barankugushikama kwivuga butumwa kwabo kandi aho muri mushaka kuba bahambaye mushaka gukora nk'abasigaye bose nkuko Isirayeli yakoze igihe babona bami bandi bavuze bati muduhe umwami murabona kandi yabakoreye igishushanyo cyo mu gikoko kandi igishushanyo cy'igikoko cyashoboye kuvuga kuri bose kandi kuko nkuko benshi batashoboye gusenga igishushanyo cy'igikoko igishushanyo cy'igikoko idini ry'igiporotisi katolika ni Amerika iri kwivugira hariya murabona kuko iki gice cya 13 ni kuri Amerika icyo gikoko cyaserutse kivuye murabona ibindi bikoko byose byari burutse bivuye mu mazi bisobanura ubwaguke n'ubwinshi bw'abantu ariko igikoko cha hano cha agaragaye nk'umwagazi w'intama kivuye mwisi ahatagira abantu gifise amahembe abiri kandi hanyuma cavuga nk'igisato kandi barakoze igishushanyo c'igikoko cari burayi kandi bagize igishushanyo mu kindi ukuja hamwe kw'amashengero mu kuyagira ukugufatanya kw'igiporotiniho bagobera yandi mashengero yose ku buryo batashoboye kugira ico bagura canke bogurisha canke icyo aricyo cyose batabanje kwemera kwakira iki gishushanyo cy'igikoko ubu ni mwihwezi biriko birashika hano kandi agera bose abahambaye abatunza bora bidegembye bashirwa ko babashira ku ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo canke mu ruhanga rwabo kandi nta muntu yoshoboye kugura canke adandaze gushika adashizwe ku ikimenyetso ku izina cya gikoko kandi canke inimero y'izina ryacaho niho ubwenge buserukira reka ushobora kubitahura hari uri igitigiri cy'igikoko kuko ari igitigiri cy'umuntu kandi igitigiri cyacu na 666 ivyo turazi icarico no gutegetsi bw'Iroma papa nari hariya maze ndavyibonera ubwanje woshoboye kumenya hejuru y'ikibanza ciwe intebe y'inganji yiwe nkuko yari nkuko bishitse bashizeho Bonifasi wa mbere wa gatatu mu ntango y'igihe cy'ishengero katolikano akandi hejuru hari Vicarius Fidei risobanuka icariho cy'umwana w'Imana day ubumana murabona icariho cy'umwana w'Imana mu yandi majambo nkuko bimeze umwana w'Imana yicaye hano ku isi murabona inkomezi zose n'ugu zo guhindura Bibiliya guhindura icyo cyose ashaka kubwibyo uvuze mwaramutse Maria umupapa yovuga iki tuzogira mwaramutse Maria icyo cyashizweho rero tuzokora birya nabiriya ibyo numupapa avuga nibyo icariho hakuba umwana w'Imana gusa igihe giheze bari bafise ibyo byizegwa yuko Maria tahambye kandi bari bafise imva yiwe n'ibintu byose byari byanditswaho gwe yahambwe yavuze ati oya yaraserutse kandi yongera arazuka papa yavuze ati niko biri kandi yabirakwiye ntibinanirwa murabona umupapa yarabivuze murabona icyariyo cy'umwana w'Imana kandi yavuze ati ubu wari we wese ashaka kumenya igikoko icyaricyo aho ubu bushobozi buzana na yavuze ati muhari uri gitigiri hariya kandi ufise ubwenge hariya ni kimwe mu ngabire za mpemuyera n'ubwenge murabona ufise ubwenge ahari uri gitigiri ibitigiri by'umuntu kuko yahari uri gitigiri by'igikoko kuko ni gitigiri cy'umuntu kandi gitigiri ciwe ni amajana 666 ubufate kandi uvuga iryo zina urutome kurundi ve isce o kandi bijanye n'amajambo gusa amazu capa umurongo munsi ngaha kandi uteranye ibiharuro by'abaroma maze uraja kubona ngako uronka amajana 666 ivyo nivyo kandi ubureka dukora igishushanyo cha cagikoko kandi muri iki gihugu barakoze igishushanyo ihuriro ry'amadinari hamwe abanikorayiti barakoreye hamwe maze bihizina kandi amaherezo bazoshira hamwe ubu bucuti atari ubuje nka katolika ariko buzo bazokwishira hamwe nk'icuti kugira ngo bagerageze gukuraho ikimu komunista kandi bibiliya yavuze yuko Imana yohagurukije igikomunista kugira ngo yihora amahanga kubyo bakoreye abana b'Imana ivyo nivyo neza na neza yavuze ati kandi baba baha ubushobozi bwabo ikintu nk'ico cyose kuri iki gikoko mwisaha no guhora ihanga kubw'amaraso basheshe kandi igihe icyo gisasu kirimbuzi canke icyo ari cyo cyose kizokubita urya mugwa wa Vatikano n'ubutegetsi bw'i Roma ntibuzoba bukiriho niko yavuze kandi muri wo hato wa maraso ya buri mu maratiri yigeze kwishwa mwisi kandi nguwo kandi ni iki gishushanyo cyacu ishira hamwe mpuza amashengero hasigaye igihe giti mbere yuko dutegerezwa kugarizo nzugi hariye byo nivyo canke atari uko gufata ikimenyetso cy'idini kandi tuzokugara inzugi byo nivyo turaza ibyiza kuruta ibyo lekubu ndashaka kugira ngo negeranye ibikurikira imbere yuko tugenda mu minota mike rero ikimenyetso cy'Imana ni mpemu yera mwese murabizi sivyo ni vyiza cyane twese turabizi yuko ikidodo cy'Imana ari mpemu yera rero ivyo niko birufata ijejiro Yohani 9:9 ku murongo wa mbere gushika 4 uraja kubona yuko bose bari bafise ikimenyetso mu ruhanga rwabo abakorinto ba mbere 1:22 Paulo yavuze ataho mwashiriwe ku ikimenyetso na mpemu yera gushika ku munsi abanyefeso 4:3 havuga ntimukababaze mpemu yera uwo nurya mu marayika yagiye gushira ikimenyetso mu ruhanga rwabo rero ivyo ntibisigura yuko arafata amazi agashira ikimenyetso hariya hejuru uruhanga rwawe n'uguhishurirwa murabona kandi ikiganza cawe ni ikindi ukora kuri ivyo murabona n'ikimenyetso cy'amhemu murabona na ntafata ikidodo kinini ya canke ngo agutereko gutya yo oya ni nka hano hashize imyaka bavuze bati igihe nele ryaseruka cari giki canke kiriya canke ntucitegereze caraheze bibiliya yavuze yuko ibyo byaheze kwitangurira ubu bisa nk'ibirangiye murabona uko nukuri ariko yabashize ku ikimenyetso murabona ubu ikimenyetso cy'ambere cari kimenyetso gute casa gute bari barujujwe mpemu yera uko nukuri kandi ibikorwa byabo byari ibikorwa bya Kristo barambitse ibiganza ku barwaye barakira bakoze ubwoko bwose bw'ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumitsa kandi ku rubuga rwabo hari hashizwe ikimenyetso biciye mu guhishurirwa ko yari umwana w'Imana kandi bariko bakora na nawe ubumana bwa Kristo hari ikimenyetso umuvuga muti rero ubu niwe umuntu wa gatatu canke wa kabiri ntimufise ikimenyetso namba rero gusa mukireke cyonyene murabona mwarasohoye ibyanditswe hariya rero hanyuma nta kintu nk'icyo kiri muri Bibiliya turahezagira turizera mu butatu bweranda muri iki ntimukiri no mu byanditswe ubu murabona kuko nta kintu nk'icyo mu butatu cigeze kivugwa muri Bibiliya rondera amajijambo ubutatu muri Bibiliya ucuza mu mwana yitwa kuri ukubu mwana ubuwe ari muri we umubatizo wa mwemu yera we ya mana nyene mwemu yera yari muri we data yi wa Yesu Kristo igihe gitisi ntibikimbona Yesu yavuze ati navuye kumana kandi nsubiye kumana mwemu yera kandi nzobana namwe no muri mwebwe gushitsa kumpera yisi biciye mu nzira zose zo gupfa nzogumana ukuri muri mwebwe nkaho kandi bikogwa jewe nkora namwe muzobikora ibintu namye nkora bizogumaho ivyo bizoba bera ikimenyetso kubizera mu nzira zose genda kandi mwigishe maze mubatiza mu izina ry'umwami Yesu kandi bazokuzuzwa mwemu wanje kandi nimba baruko ibi bimenyetso bizoboneka kubizera gushitsa kumuhero wisi ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa kumuhero wisi yaratugishwe mu bwiza niko biri kandi turamwiteze nka kwazogaruka umunsi munaka rero ico nikimenyetso cy'Imana turabizi kandi mwibuke hari gusa 144 by'Abayuda vyadomwe ko ikimenyetso nibo bari amasigarira y'Abayuda basigaye ariko hano mu mugeni w'abanyamahanga hariho ibihumbi n'ibihumba giza vyabo vyadomwe ko ikimenyetso kuko nabo bamaratiri n'ibindi bizoza mu bihe biza bazotuka ku munsi w'urubanza wiyumvire ko hazoba iki gihe urwo rubanza rw'abatubaha Imana ruzosasa hariya kuri uwo munsi aho abo bamaratiri bazohaguruka imbere yabo ba Roma nkumbure abanikorayiti bigeze kubaturira ku bimambo no kubaterera mu rwobo rw'intambwe n'ibindi nk'ibyo kandi bahagaze hariya nk'umushingwa manza mu rukinja hano kandi umushingwa manza yicaye hariya ku ntebe woba warababwiye ubutumwa bwiza namatanishi cyubu zima bwanje hakurya mu kanwa k'intambwe mu kuribo yo mwene data mupfuga mfa iruhande yanje gihino mizoba ibabereye ivyo nokuri neza na neza nimuba nimubizirikane ndabiza biyitaba nikorayiti kandi bakiyitaba abujujwe mpemu kandi ataribo rero murabona ngivyo yo ni gihe kikigiye kuza igihe gitinyitse Imana izohorera nzihora ni kumwamagize nzoshumbusha kandi kibi cyose cyakozwe kizobona gusa buri kintu mwigeze gukora canke mwiyumviriye mu bugingo bwanyu kizobatsindisha kuri iki kintu gihambaye gifata amajwi n'ibyiyumviro byanyu bibi byabaye mu bugingo bwanyu nimwihane bana hari uburyo bumwe bwonyine bwo kuja kure y'ibyo injira muri Kristo kandi yo winjiye mu rubavu rwiwe rwiza rw'ibikomere bitanu hariya ibikomere bitanu by'igiciro mu mubiri wiwe iyo ubonye uko kuva amaraso hari yamaze ukazokwihisha muri uko vuguti gitandara cibihe sindi mwiza umpishe gitandara cibihe wumva uwo mwemu yera w'igiciro upfe maturembe mu mubiri wa Kristo tuke kugira ngo wikangurire mu bintu bishasha n'isi nshashi gukikuje ibyaha wahora ukunda biri nyuma yawe yo nta na kimwe kizoza nta na kimwe kiriho urupfu nta kindi kintu kizo akwigera kigutandukanya n'ivyo washizweho ikidodo ku munsi w'ugucungurwa kwawe na mpemu yera ufise uguhishurirwa ku wowe ari urazi mu mutima wawe ko wavuye mu rupfu winjira mu bugingo itegereze ibikorwa vyawe vy'ibita vy'ibiganza vyawe rero urabona ntiuciba ntugikora ibi ibiganza vyawe vyogejwe n'amaraso yose kandi urakimbukira ukavuga ubutumwa bwiza ukavuga ibigororotse kandi ukabaho mu bugororotse kandi ugakora ibigororotse na mpemu yera ari kumwe nawe yerekana ibimenyetso n'ibitangaza buri munsi Imana ikumenyesha ukuntu uri umwana wanje uhezagiwe kandi ndi kumwe nawe neza na neza aho wowe uri hose ndi kumwe nawe nzojana nawe mu bihe by'umwijima n'ahantu hose yo mbega inanga ubugingo bwanje bwashinze inanga mu kipfuko cy'uburuhukiro sinzosubira kureremba kubiyaga yo igihuhusi cyoshobora guhitanisha hirya no hino igihuhusi gikaze ariko muri Yesu ndi mu bwihisha ibihe byose mbere n'urupfu ruza ruririmba umwe muri iyi minsi kandi ruguru karunguru yuki hirya no hino y'umutwe wawe nk'uko ruvuga uti yo rupfu uruboyi rwawe ruri hehe nk'uko Sara mutoya yacinditse cya gitondo umukobwa wanje mutoya yicaye hariya inyuma yari kwarandika we n'umukobwa mutoya wa mwene data Korinze ndizera ivyo nari ngiye kuvuga rero nariko ndasoma uwo rupapuro nyina na jewe hanyuma yavuze ati igitabo cy'impinduka manya amina yavuze kandi murazi ya nkuru ntoya nabwiyije ijanye n'urupfu murazi mwarayumvise kitagira uruboyi mwari ngaha igihe ivyo byavuzwe murabona urupfu rwigenze kwigeze kugira uruboye muri rwo ariko igihe Satani ntiyarazi neza uwo mugabo yari umwana w'Imana canka tariwe wari ukumubona hagaze harya gihe Satani yaje kuri we avuga ati rero nimba ushobora gukora ibitangaza nimba umukora ibitangaza uri wa mwana w'Imana ndakubwire haranditswe muri bibiliya urabona yuko kandi nimba nimburi we reka ndakubone ukora ibitangaza rero ushashonje nturarya haraheze iminsi 40 kuki utofata ari ryabuye hanyuma uri kuhinduremo mukate hanyuma urye rero ndakubwire gire ubikore kandi ndizera y'ukuri umwana w'Imana yavuze ati umuntu ntabeshwaho n'umutima gusa ariko naburi jambo ryose yo mana we yamenye yuko atahuye na Mose harya sivyo Mose yataye hasi yamabwirizwa hanyuma rayamena ariko yarazi ko yakoze neza gusumba vyo Mose rero yaramutukije hejuru hanyuma aravuga ati itegereze ubu bwami bwose bw'isi hariho leta zunze ubumwe hariho ubwongereza hariho ibi byose bitsotsa mu myaka itsotsa yavuze ati bwose n'ubwanje murabizi niwe ubutwara yavuze ati n'ubwanje kandi ndabukoresha ndaburungikira mu ntambara kandi akora icari cyo cyose nabwo n'ubwanje yavuze ati ndabuguha nimba umusenga yavuze ati nc'inyuma Satani yamenye yuko yaragiye kuburagwa uko biri kose kwiherezo yero yavuze ati cinyuma yanje Satani uganyuma igihe ya bamamanukanye hariyo umunsi we umunsi umwe hanyuma bafashe igihuzu hanyuma bagishira mu maso hiwe nkuko niyumvira isikagi sikafu icafu yishaje kandi barayifashe bayizingurutse umutwe wiwe kandi yari yicaye hariya avirira n'amaraso kandi ababaye mu gitondo umuyaga ukonje uhuhuta bari bamaze kumukubita kandi amaraso yari karavirirana mu bitugu vyiwe bamuzungurukije kwa kantu nkuko kandi aya maraso aca mu mugongo wiwe kandi yari yicaye harya hamwe n'igi etsibo chama wacha kwegewe pfo mu maso yiwe nkuko kandi amaraso namate yabasirikare hose mu maso hiwe yicaye harya mbega ntivyari bibabaje kumubona yo mana we muvuga muti rero nimba hamwe nari kuba hariya nari kugira ico nkoze none kuko utagira ico ukoze uno munsi kuri ivyo kuki nimba wakoze ikintu nyene ukora ubu nguwo hariya yicaye harya yakekejwe yaciriwe kwa mate hariho abigishwa bicaye inyuma bavuga bati yo mana we mbega byari kuba urya mugabo yoshobora guhamagara wapfuye akava mu mva kandi mu murabe harya ariko barananiwe kumenya ivyanditswe uko niko bimeze murabona kandi rera mara sona mate mu maso hiwe bamuzungurukije agahuzo mu maso hiwe hanyuma bavuga bati murazi bambiye yuko amenye biri mu mitima y'abantu murazi we n'umuhanuzi yashobora kubwira abantu yabwiye wa mugore kwiriba ibijanye n'ijya havyiwe kandi yabwiye Simoni yuko se wiwe izina ryiwe yari Yona hamwe n'ibijanye n'ivyo mureke turabe nimba ashobora ico ashobora gukora ubu bavuze bati turaza kumuha ikigeragezo gitoya uyo yari umurwanizi yakorera mu bantu bamupfutse igitambara mu maso yiwe nka kurya bafata inkoni bayimukubita hejuru ku mutwe bavuga bati nambura umwana w'Imana tubwire umugukubise ntiyigeze yugurura kanwa kiwe yakumya hagaze hariya Satani yavuze ati murazi ko adashobora kuba uyo ntashobora kuba Imana uyo niko nyene idini rya kera rivuga uko urya mugwi wabera bikumbagaza hasi ntashobora kuba Imana ariko ntibabizi ntashobora kuba Imana iri kwirakora ibintu nk'ibi uko niko ugusoma mu vyiyumviro n'abapfumu ntibabitahuye ivyo nivyo hanyuma batanguye kuduga umusozi bamushirako rijya kanze impuzu yonyene yigeze kuronka ndakeke igihe yari umugabo hariya na Marita bamwambitsa agakanzu gakwiye batashonye bakamushitse mu mugongo wiwe kandi hari utumenyetso dutoya ku ikoti yiwe uko yaduga umusozi yikwega yikoreye urya musaraba ushaje kandi umubiri wiwe mutoyi waduga niko bamukubita n'ibindi kugira aguma bandanya nkuko urya musaraba wakwera uca kumabuye ibitugu vyiwe ntivyaguma hamwe kandi byagenda byankariko yarabandanije kandi ivyo bimenyetso bitoya vyagiye birongerekana kugeza hinyuma y'akanya gatoya biba ikimenyetso kimwe mutama Satani yaragarutse murabizi mu ishusho y'uruyuki urwo rupfu murabizi hanyuma rugwiza ruzwira ruti ivyo Imana ntiyokoze ivyo yavuze ati n'umuntu gusa yari kwarigira arace yumvira ivyo yari kwarigira rero ngiye kumushirako uruboyi namba yari Imana ntiyopfuye rero nzomushiramo uruboyi maze ndabirabe nkuko nzonzo muha ikigeragezo rero igihe yamushiraku musaraba yamucumise urwo ruboyi ariko igihe yabikora yataye uruboyi rwiwe uwo yararengeye umuntu yacumise imana uruboyi muri ico gihe kandi ico nico gituma yavuze atewe rupfu igihe Paulo murazi ruyuki ruhejeje kurya rukinjiza uruboyi cyane ntirushobora gusubira kurya ubugira kandi uruyuki ruba rurangije ubwo rurashobora kuzwira no kugira induru ariko ntirushobora gushira mu ruboyi kuko ntirufise uruboyi ni nako rupfu rutagira uruboyi Paulo igihe bariko barabubaka ahantu ho gukatira umutwe wiwe urupfu rwariko rurakoma rurazwira hafi yiwe yavuze ati wa rupfu uruboyi rwawe ruri hehe Imana yavuze itandaza kukuronka Paulo ngira ndakwihereze nagiye aho bakatiye umutwe wiwe hanyuma bamuterera mu cyobo hariya imva yavuze iti ndadada ndaza konona umubiri wawe ndaza kukuboza wese hanyuma yavuze ati yoyoyo yewe kuzimu intsinzi yawe iri hehe murabona ariko icyubahiro kibi cy'Imana iduha intsinzi biciye mu mwami wacu Yesu Kristo rupfu rwaratakaje uruboyi rwago kuriwe yavuze ati narwanye intambara nziza narangije ibige ihiganwa nazigamye kwizera ibisigaye mbikiwe igitsebo cyo kugorora kica umwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi kandi sijeje nyene nzogihabwa ariko kandi nabakunze gusarikwa kiwiwe amina rero cagagura nimba ubishaka yo ivyo nivyo iyo niyo nzira mwene data iyo niyo mpemu y'umukristo nyawe rero namba uronsa karyo ni gute uronka ikimenyetso cy'igikoko no shatse gusa kuvuga ibi kubera niyumviriye ko norangije mvuga ibi ni gute uronka ikimenyetso cy'igikoko mbega wo shatse kubimenya nibiki bikurikira ikimenyetso cy'igikoko ni giki rero namba uronsa karyo ni gute uronka ikimenyetso cy'igikoko no shatse gusa kuvuga ibi kubera niyumvira ko norangije mvuga ibi ni gute uronka ikimenyetso cy'igikoko mbega wo shatse kubimenya ni giki bikurikira ikimenyetso cy'igikoko ni turazi ikimenyetso cy'Imana icyaricyo ikimenyetso cy'Imana ni gikineza nimuze gusa tuzingurure mu Banyefeso 4:30 hanyuma rero uca ubitahura maze urabyisomera wewe ubwawe canke naho bamwe muri mwebwe barashobora kuzingurura mu byashyiriwe Yohani 9:1 gushika kuri kane kandi ahandi kabiri abikora into 1:22 hari bice byinshi nashyize umurongo munsi yabikeya hariho ariko reka tuzingurure mu Banyefeso 4:30 hanyuma rero urashobora kubona ikimenyetso cy'Imana icyaricyo hanyuma ibibindi cyangwa hariho hose urafata ugusica ijambo ikimenyetso mwironderero ryawe ry'amajambo riri muri Bibiliya hanyuma karonderaho ariho hose ushatse ni byiza Abanyefeso 4:30 nimwumvirize ibi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashyiriweho kubike ikimenyetso gushitsa ku munsi w'ugucungurwa ikimenyetso cy'Imana ni giki mwemu yera byukuri ni byiza rero ubudafise mpemu w'Imana si uwanje nimba ufise mpemu yera uri igice cy'Imana kukuru wiwe yaragushize ku ikimenyetso kandi ari muri wewe akorera ibikorwa muri wewe kandi ibimenyetso akorera muri wewe urabikora rero ibi mbega mwese murabitahura mwebwe ikoraniro bisaba mpemu yera kugira ubu w'Imana mpemu yera kandi nimba uruwa mpemu yera urakora ibikorwa Yesu yakoze murabona urukundo rwawe igihe bagucira mu maso no kugukubita nkuko ntihabaye umuzi w'umukokurura yararabye hasi yavuze ati data baba babarire kuko batazi icyo bakora murabona ntibari babizi mbega urashobora kubiyumvira ibyo abana biwe bwite basemerera ku bw'amaraso yiwe umuremyi w'isi n'ijuru amanitse twe ku musaraba yikoreye ubwiwe yagukijije kuva mu ivu hanyuma abana biwe bwite nimwiyumvira abana banyu bavyeye abana banyu bwite bamuririye ntitumukeneye muduhe baraba umusuma nasohoke yo jewe nari baraba nari uwarabereye gupfa kandi yafashe ikibanza cyane Yesu kuntu baraba wa kera ategerezwa kuba yari yumvise muri ico gitondo igihe ibitsibo cy'uwo mugabisha w'ingabo wiwe yumvikanye hariya hanyuma yugururugi rero uwo muntu akengeretse baraba avuga ati yo mana yanje hinge gatoya gusa hanyuma nzoba nkinagiye ndi umwicanyi ndi umusuma bagiye kunyica uno munsi ndazi ko baza kubikora n'umunsi wa pasika. Rero mu byukuri ndanda ndazi yuko ngiye gupfa uno munsi. Yavuzubuza amahoro ijoro ryose agenda agenda nk'umunyabyaho ari we wese ikintu cambere womenya. Haje umurinzi yavuze ati yo arashitse ntegerezwa kugenda ntegerezwa kugenda hanyuma urufunguruzo rwari injiye no gukubita. Umurinzi yarahagaze neza yemye ati sohoka baraba ego ndazi ko ngiye ndagiye oya bandanya hanyuma ukora icyo ugomba ibiki genda ukora icyo ugomba gukora sohoka uritegemvya nditegemvya yemwe mwanciri yuko gupfa uko nokuri imana icira abanyabyaha bose igihano cyo gupfa mwanciri yuko gupfa ni gute no kwitegemvya ingo ngaha baraba itegereze hariya hejuru ku musozi umviritse uwo musarabwa udodagurwa irisi umviritse iyo misumari mu gihirikwira ategwa mu maboko yiwe mumwitegereze hariya ariko araboroga n'amosozi y'umunyu n'amaraso avangatiranye mu maso hiwe yafashe ikibanza cawe baraba yapfuye mu gishingo cawe ufashe kuvuga ushatse kuvuga yuko yapfuye kugira nsohoreke kwidegenja ego rero ni byiza ngiye gusubira gutangura gukora ibi bikandi yo Yesu kudashima ukwiriye gupfa igihe nitegereza uwo musaraba mwiza aho umwami w'umwami aho umukiza wanje yapfiriye ukuvugangwa kwanje kose gucika ubusa yo mana we ntankeko umupfutsi wa mazina yavuze ati mukubaho yarankunze mu gupfa yarancunguye mu guhambwa yikoreye ibyaha byanje abitwara kure mu kuzuka yarantsindanishiriye kubi buntu mu buntu ibihe byose umwe muri ino minsi atoza yo mbego munsi mwiza ni gute no shobora kumwirengagiza mu gihe mbo nivyo yankoreye ni gute no shobora gukora ibyo no shatse gutakaza abagenzi bose mfise kwisi kuki gihe na no kwitegereza gusohogwa hanze ya madini no gufatwa nabi nibindi byose ndavye hejuru gihe nari naciri urwo gupfa kandi yafashe ikibanza canje nivyo mwami ibintu byose ndabifata nk'imbura kimazi yo reka mfate neza umusaraba yewe mwami mu gihe bitandara byasatagurika nibirere Yuzuru mwiza umucunguzi wanje yunamitse umutwa ariko arapfa igihuzu gitabaguritse cha hishuye inzira ija ku munezero wo mwijuri n'ibihe bidashira yo reka ngume hafi yawe Yesu ntusunikire kure y'uruhande rwawe aho mbona vya bikomere vyawe bitanu bivirira newe mukiza w'icuru kuntu yapfuya mpira yapfuye kugira nshobore uwaciriwe kwiteka mu minyororo y'icaha mwibohero by'ikuzimu naciriwe kwiteka naragiriwe n'icaha ngiye kurimburwa burundu kandi umuntu munaka yafashe ikibanza canje maze rero ba ndimira ngahe gihe nari ndiyumvira ngahe nari nko mu myaka 18 umunsi umwe mpemu yera yavuze ati mbega cewe ndinde naturutse hehe ndiko nja hehe yavuze ati ngiye yagiye mu gishingo cawe wari kuraja hariya yagiye mu gishingo cawe nguyu navuze nti ewe mugenzi mwagaze w'intama w'imana ewe mwagaze w'intama w'imana ndaje ntaco nzanye mu minwe yanje ntaco mfise no gushikanira mwami numiye ku musaraba wawe gusa wonyene nivyo mfise vyonyene nuko aranyakira yanyambitse neza nkase n'umuhungu w'icangaza yambike impuzu nshasha impuzu itari rwanje impuzu yiwe y'ubugororotse bwiwe niyo yanyambitse n'impeta y'ubugeni kurutoke kugira ngo nzobe ndi kumwe n'umugeni kururya munsi ubinyani nutse byabishwe kandi turanezerewe kuko nari napfuye none ubu ndi muzima nari nazimiye none ubu narazimurutse ubu butabuntu butangaje mbega amajwi meza bwakijijwe umutindi nkanje arengeye ububi bwa baraba nari narazimiye ariko ubu narazimurutse nari mpumye ariko ubu ndabona ubuntu nibwo bwigishije umutima wanje gutinya ubuntu nibwo bwanduhuye ubwoba mbega ukuntu ubwo buntu bwagaragaye igihe nizera ubwa mbere tumaze hari imyaka 10,000 dukayangana nk'izuba atanyenyeri zikiriho izuba tuzoba dufise iminsi mike yo kuririmba amatazirano yiwe kurusha igihe twatangura ubwa mbere turi mu bihe bidashira icyo gihe yo ese ingene nkunda Yesu kuko yabanje kunkunda yo ese ingene ari gitangaza muzungurure hamwe nanje ubu mukupfayo ndabasavye igice c'ibiri na rimwe imana ya impamwemu wiwe ubu tugiye kuvuga rero uburyo bwo kwakira naberetse ndababwira inyishu ari hariya none ni gute uronke ikimenyetso cacha gikoko kandi ndaja kubereka ico ibyago byanyu biri hariya rero ikimenyetso cacha gikoko kuvuga igice c'ibiri na rimwe ndabikura mu isezerano rya kera kugira ngo mubashe kubona ngani mwisezerano rishaje ndabefise ibyanditswe byinshi biri ngaha tuzi twese ubureka dusome ibi nibyo byagezwe uzobashikiriza ni hagira uguru umugurano w'umuheburayo cankewe rero mwibuke rero n'umuheburayo uwo ni uwizera murabona umugurano w'umuheburayo ntawe aze amujakarira imyaka itandatu mu mwaka ugirindwi azarekugwe yibere mu mwitegenzi ataco namba zoba yaraje wenyine agende wenyine namba azoba yazananye n'umugore ajane nawe kandi shebuje namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu canke abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara ari abashebuja nawe agende wenyine singiye kundandazi yuko umwanya wanje waheze umbabarire mwene data nevira ariko ntegerezwa kubyinjiza mwene data murabe ngaha sico nyoko ari sico ari ni wewe si umugore wawe urabona umugore wiwe ntacyo yaravuze abana biwe ntacyo bari bavuze ni we ntacyo bitwaye nyoko ashobora kuba yari uwera se ashobora kuba yari uwera uko ni kose na nyina bari ba Esawu nabo bari ariko we yari umuntu akengeretse murabona ariko we ariko nibyo umuntu ku giti ciwe na wewe uvuga uti data n'umuvugabutumwa ibyo ntaho bihuriye na gato nawe mawe n'umugore yubaha imana yo ari mwijuru ibyo nti bishobora kuba ibyo ariko nibite kubijanye na wewe ni wewe ntakandi mama umugurano reka aha niho rero ni muraba iki kimenyetso cacagi koko ubu rero jewe na mwanya mfise wo kubisubiramwo mu rutonde kuko hasigaye iminota 20 ariko nshaka kubabwira rero hashika igihe ciswe buri mwaka windwi iyo yari imyaka itandatu ku mwaka windwi abiga bibiliya bavuga butumwa n'abandi bicaye hano barazi ko ibi ari ukuri witwa umwaka windwe wita umwaka wa yubire byose byararuhutse ntibatera na kimwe ku mwaka ugirindwi si yararuhutse ikintu cyose barahumba gusa murabona barahumba gusa murabona ikintu cyose cyaruhutse ku mwaka ugirindwi kandi ku mwaka ugirindwi hari umuherezi yavuze inzamu rero namba umuntu yari umuja ntibindaba uko amadeni yiwe yari degenze rero icyo ni ikigereranyo cy'inzamba y'ubutumwa bwiza ushobora kuba warakoreye satani y'imyaka yose mu minyororo hamwe no kunywa inzoga kunywa itabi ukina kamari kandi ucumura ibintu byanduye ntacyo bitwaye ibyo woba warakoze byose ariko igihe wumvise ijwi ry'inzamba y'ubutumwa bwiza n'ikimenyetso ko ushobora kugenda witegenda urashobora kugenda ukwizera kuva kumva ijambo ry'Imana rero wumvise ubutumwa bwiza bwuzuye ntutegerezwa kuguma uhambiriwe ukundi ubu nimba gusa wicaye kandi ukavuga uti yo narabwumvirije ariko sinabwumvise murabona ni byiza rero ntibwari ubwawe nubwo ababwumva ni byiza iyo ushoboye kubwumva uburaba ibyo yavuze hano rero mukwerekana ibi uburaba hafi kandi ube magabo mu minota ibiri cyangwa itatu kandi iyo umuja ni wa muntu yagira yidegenje avuze yeru yati ndakunda data buja yo ndakunda kuja gutamba sinohebera ugutamba kwanje umuntu numwe sinohebera iki kirya canke uwundi nta numwe umugore wanje abana banje ibintu byisi nkunda ubu raba hano mwene data Branham ngiye kukubwira ushaka kuvuga ko ntegerezwa ntutegerezwa guhagarika ikintu na kimwe uraza gusa biri hagarika ubwavyo ariko uvuga uti yemwe sinzokora ibyo sintegerezwa gukora ibyo ndi mwishengero kandi ndi mwiza nkawe canke uwundi wese ni byiza mwene data ibyo ni byiza urumva kuri cyo arico yemwe ubu wumva hano si data umwana mwemuyera yemwe namba ushaka kubandanya uko etera uje imbere wumva ijwi ry'inzamba kandi wumvise umudihu utanga hanyuma bibiliya ivuga iti yo mana we raba ibyo ibyo ntibyombere igisomwa ubu ku isaha ikurikira namba inzamba ivuze ijwi ritamenyekana namba idini ryawe rivuga riti data umwana na mpiye muyera ibyo ntibivuga nk'inzamba namba inzamba ivuga ijwi ritamenyekana ninde yo tabara umuja ashobora kuvuga yeruye ati ndakunda data buja ndakunda umugwanizi ankoresha ibi bintu ibyo ni byiza kandi kandi siniyumvira siniyumvira gusa akufise ivyiyumviro bidasobanutse canke hariya hariya niyumvira gusa ko uturu utugurutse mu vyiyumviro ni vyiza ndakunda ibintu niyumvira dutegerezwa kugira ibi bintu binini nk'ibi kandi dukora ibisi kandi dufise intambo dufise akamari mu ishengero ryacu n'ibintu nk'ivyo kandi dufise igihe ciza rero ni beza gusa ka nk'abandi bose bo muri urya mugwi mufise hariya sawa ivyo ni vyiza ni vyiza kandi sinzova muri uyu mwitegenzo wa mwemu wavutse ko rero shebuje umugwaniza azomutwara imbere y'abacamanza kandi amujana no ku muryango iki ninde ari urugi nshitse imbere yawe urugi ni ryo ryari icyo kimenyetso cy'igikoko caze muri iki gihe aho urugi rwashizweho iki kimenyetso cya nyuma cy'igikoko bamutwara ku rugi cyangwa ku gishima ryango iyo niyo ni cya karuvariyo ni byiza rero shebuje yamutobora ugutwe yamutoboza ugutwe n'umugera rero azarinda apfa akimujakariye. Mbega ushaka kuvuga iki kamwe ne data Brana? Iyo wumvise ukuri k'ubutumwa bwiza hanyuma ukanka kugendana nabwo rero Imana ishyira ikimenyetso ku gutwi kwawe kandi aho ntuzosubira kubwumva namba warenganya umurongo uri hagati y'ubuntu n'urupfu y'ubugingo n'urupfu rero urabandanya n'ishyira hamwe ryawe idini ryawe ubuzima isi iminsi ibihe byose gendera mu muco bana ivyo ni vyiza uzokorera uwo shebuje ibihe byose bireke ntushaka kumurabona inzambi ivuze kandi yashobora kugenda yidegendyana ubuntu bw'Imana n'umwaka wa yubire iherahezwa igihe cy'ibyaha caheze mwene data ndabwira umwe wese muri mwebwe akorera icyaha kuri bande canke ku ikoraniro riboneka uwo uri we wese akorera icyaha akora icyaha igihe cy'icyaha caheze Yesu yarapfuye ntutegerezwa gukora icyaha uwundi ntutegerezwa kunamira za nemera n'amazi amadini uwo mwana uwo mwana yagize uwidegembya abo uwidegembya nyakuri namba ushaka kugenda nk'uwidegembya kandi uwidegembya ku mana tandukana n'ibyo bintu byose hanyuma umukorere unyaruka ariko namba utabishaka rero idini ryawe umutware wawe wari we wese ukorera zoshira ikimenyetso ku gutwi kwawe kandi ntuzoba ugishobora kubwumva na rimwe namba Imana yarigeze kuvugira mu mutima wawe iti ingo icyo ni gihe maze ukavyanka rero uronka ikimenyetso ciwe warateye ibitugu kuri ngiki ikimenyetso cy'umurwanizi ikimenyetso cya cyagikoko murabona mbega ikimenyetso cya cyagikoko gikora iki kigusubiza neza ku by'Iroma ku by'idini kandi ntuzokwinjira na rimwe ngo wigendya uzokorera ibyo ibihe byose ngiki kimenyetso cha kagikoko ibyo biragoye bagenzi ibyo biracumita ariko ibyo nubyo simfise inshingano ko gusa ibyo bibiri yivuga rero icyo cyari kimenyetso cyo mu isezerano rya kera cyatangaza kumviriza ubutumwa bwiza bw'amakuru meza yuko uri uwidegembya ntutegerezwa kuba ukiboshwe namba uri uwidegembya neza muri Kristo Yesu nta byaha bikiriho n'ibindi ntutegerezwa mwebwe mukunda isi bibiriye yavuze iti namba mukunda isi canke ibiri mu isi urukundo rw'Imana ntimuri mwebwe ivyo n'ukuri namba mukunda isi canke ibiri mu isi urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe none ni gute n'ibi bintu binini ya byose biriko biraba mu isi no munsi byitirigwa izina ryo gusenga ibintu byo mu isi kandi abantu bamira ivyo nk'ingurube mu ruhongore rw'ingurube murabona yo ibi ni vyiza nta na kimwe kuri birya murabona barashizwe ko ikidodo kandi bashizwe ko ikimenyetso ibihe byose murabona none muratahura icyo ari cyo amasigarira y'abayudi 144 aho bari barindiriye iki gihe nyine ushobora kubona ubuyirya nkumi y'ikijuju itazofata itazoshobora gufata amavuta kanya izotegerezwa kuzuka maze itandukanywa abagororotsi n'ababi bo ku munsi w'urubanza mbega muratahura yuko iyi nkumi y'ikijuju yari igiye kwakira neza na neza nk'uku niko yakenera amavuta caja kuyahiga ni muri uwo mwanya nyine umuko yaciye ashika mbega ukuntu turi hafi ubu nyine dufise igihe gitoya cyane ubu sinzi ukuntu gishobora kuba kingana sinshobora kuvuga ryari sindabizi hashobora kuba uwundi mwaka hashobora kuba imyaka 10 imyaka 40 hashobora kuba iminota 40 sindabizi sinshobora kubivuga ariko ndazi ko biri hafi cyane kandi mpe mu bumwami rero hazoza igihe aho ibi ikintu cya mbere mwomenye ishengero rizotangura ugukanya gusubuni abantu bangahe babonye ugukanya kwishengero mu myaka mike yiheza tankeka mbegiye rigiye mugi muri Laodikia aho tuja kufata mwijoro no kwerekana umumarayika w'ishengero rya Laodikia kumugaragaza ngaho ku buryo mushobora kumubona no kubona ubutumwa bwiwe nk'ico muzoba no kumpera yigiye ishengero rya Laodikia aho cinjirwamwo cinjiranamo naki niki kikakwira mu bihe bidashira rero yo ndamukunda gusa mweho ego mugenzi yo nigiki niki he kimenyeso cima ntemu yeri kimenyeso cacha gikoko nigi kwa nka ntemu yera nivyo bibiri kimwe nico kubona kandi yemwe bari kandi nibangahe bari kwisi batamubo batamuronse abo bose batari bafise ikidodo baronse ikimenyeso cacha gikoko abo bose batari bafise mpemu w'Imana bari bafise ikimenyeso cacha gitokoko ikidodo c'Imana ni mpemu yera bibiliya niko yavuze ahantu hose muri bibiliya harabivuga havuga ko ari ikimenyeso c'Imana ikidodo c'Imana abo bose batari bagifise bari ba abacanse none bacanse gute mukwanka kumwumviriza ivyo nivyo ubu mwibuke uronka kwizera gute mukumviriza mbega ikimenyeso cari he mu kiganza oya mu mutwe oya mu gutwi murabona mu gutwi ukumviriza mbega bikora iki bazanye inkovu mukumviriza kandi ntibasuzosubira na rimwe niko uvuga ntibizosubira na rimwe ivyo kuri jewe sinshaka ikindi na kimwe nsana n'ivyo sinshaka na kimwe nsana n'ivyo ni nkaboneza mwene data Neville ndanadandaja kubobereka gusa gushikaho bimwe naringiye kubabwira uvyerekeye yuko bidashoboka kuri abo bari bara murikiwe murabona kwinjirana mu bwami murabona ni nkabo bizera bagira akarimbiraba ntibishoboka kuri abo bamaze kwakirwa n'umuco bagasangira mpemu yera bagahonja ububasha bwo mu isi zoza namba baraguye bakabivamwe ntibishoboka gusubira kubahindura abasha ngo bihane kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamuteterereza hibonekeza no guharura amaraso y'isezerano yatumye yezwa nk'ikintu canduye murabona akuwatoranijwe gukora ivyo n'ibintu bidashoboka na gatoya ntiyoshobora gukora ivyo murabona kuko yakuyokora murabona ariko uguharura amaraso y'isezerano ubu murabona namba yaratoranijwe kandi muri uwo mugwi ntashobora gukora ivyo ntibishoboka kuri we gukora ivyo ubu twafashe turirimbe gushika turimbe gushika mu kumunsi kuko imvura iza mu isi kuyishariza kandi mikere n'ibitovu biba bisigaye gatoyi bikavumwa iherezo ryavyo ni guturirwa ingano nizo kuja muhira mu kigega ariko iyo imvura itanga ubu imvura itanga ubuzima igwa kuri vyompi vyatsi bibiningano vyompi biranezerwa kandi bivyumva co kimwe gihe binezerezwa no kubona imvura ije ariko uzobimenyera ku vyamwa vyavyo namba vyamye vyamwa vyivyatsi bibi canke vyamwa vy'urubuto ubu n'urwingano ubu nguko uko babikora ubu mukwerekana aho ubu murongo w'akarimbe aho ubu ndiko ndagerageza kubazanira iyi nkumi murabona ku buryo muja gutahura rero mu wizera w'akarimbiraba ivyabaye igihe bashiki ikadeshik Barneya abana b'Abisirayeli naravyize neza kuva ku ntango gushika ku iherezo mwitanguriro no kuva ku ntango gushika ku mpera yo kuvayo n'ahandi hose ngerageza kubigereranya ku bwanyu murabona ku buryo izi nyigisho zo kuyinga utaja kuzihomba ubu igihe aba bantu muri ibi muka kuvayo igihe bashiki kadeshi Barneya kadeshi Barneya ni intebe y'urubanza rwo mu isi muri ico gihe hari yani ah'Abisirayeli bandonka intebe y'urubanza niho baronka gusa yari iminsi 11 gusa kuva ku musozi aho baronkera ivyagezwe gushikaho bahura n'urubanza urugendo rw'iminsi 11 baca ku nkombe y'ikiyaga niko bibiri yivuga urugendo rw'iminsi 11 hanyuma bagashika kuri Kadesh niho kandi niho bacirwa urubanza Imana imaze kubatwara mu minsi nkine basubiye mu bugaragwa hariya kandi bagerera baronse ivyagezwe n'ibintu nk'ivyo kandi baragarutse kandi gute nivyo vyashitse hanyuma baje ngaha kandi iminsi 11 bakuva hariya bashitse ku rubanza rwa Kadesh Barneya Nigiki cyashitse yafashe umwe muri buri bwoko maze ivuga iti mugende kandi mu tati igihugu murabo ubwoko bw'igihugu ari bwo yemwe bose baragiye maze bararaba babiri muri bo barinjiye maze bafata umukama w'imizabibu yo umukama munini ya cyane hakenewe abantu babiri bo kuwikorera rero bakoze iki gihe bagaruka kandi babonye ubwoko bw'igihugu ko cari kimeze babonye aa aba mori na nabandi batandukanye hari amazi bavuga bati yemwe ni igita ibigatanya byari byo mu bisanzwe abana ba Kayini amaherezo bari baragerereye muri kirya gihugu yavuze ati nini ibigatanya kandi bavuze bati nini ntidushobora kugifata igihugu ibihugu byabo birazitiye byose kandi hari impome ndende kandi yemwe dusa n'inzigi iruhande yabo bari bakoze iki emwe bari barabonye igihugu by'ukuri barahonjeje ku vyamwa vyacu barabona Karebu na Yosuwa baragiye maze baronka icemezo hanyuma barakigarukana bakizanye ku bitugu vyabo barahonjeje ku vyamwa ivyo nivyo ntibari bwigere baje hariya ariko Karebu na Yosuwa bagiyeyo bazana icemezo Karebu na Yosuwa bavuze bati turashoboye by'ukuri kugifata murabona kubera iki kubera Karebu na Yosuwa bariko baraba ijambi mana yavuze iti igihugu n'iki wanyu cyose cyuzuye abamori n'abaheti n'ubwoko bwose bw'abahiwi hari yari konditi n'iki wanyu kandi ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye ibyo nibyo bandanya mugenda gusa n'ahayi wanyu ariko bavuze bati yoya ntitwoshobora kugira umuvyuro nkurya yoyo emwe muzi n'ibindi musenyere mukuru canke musenyere canke abapatiri canke umuntu azoza hanyuma twese dushire hanze bandanya ivyo nivyo tuzogifata rero igihe abambaomi bagaruka hariya hanyuma bavuga bati dushobora rwose kuhatsinda kuko Imana yabivuze nimuze tuje kugifata ariko murabona aba babizera bo ku rubibe baraja kure bikwiye kugira ngo babihonje biraryoshe ariko yoyo ntidushobora kubishikako rero birya nibiki abizera uyu munsi ubitegereza uyu musore ahanye n'Imana imuhumuhamagaro nibyiza rera arakijijwe nyina mesurira ku kibaho hanyuma akamurungikira muri kaminuza yinaka kugira ngo yige uko bavuga ubutumwa emwe arashitsaho hanze araciyumvire yuko igihe cyose abonye abagore bambaye ubusa bikamutera biramutabagura igihe cyose yimotereje itabi ntashobora gusa kwirinda kunywa na rimwe arazi kwivya ari bibi ntashaka gukora ivyo rero avuga ati umwami nyeza unjana ivyo bintu njana kure y'ivyo bintu imana yanje iti ni vyiza ivyo bizo nzobigukorera mwana wanje ndabijanye vyose kure yawe ijoro rimwe yagiyago agoyagoya muka misiyoni gatoya ahantu hanaka hanyuma yumva umubatizo wa mpemu yera yavuze ati mbwira yarashitse ku ntambwe ya mbere gutsendanishirizwa cyitwa ku ntambwe ya kabiri kwezwa ubu yiteguriye umubatizo murabona rimwe kabiri gatatu yiteguriye umubatizo amaze gushika hariya hejuru urasoma muri bibiliya yavuze ati ibi nibyo neza na neza bakoze ego bira huye neza na neza urya mubatizo mu izina rya Yesu nivyo bakoze ivyo nivyo yavuze ako ari gusubira kubisoma narabisomye byose muri bibiliya kandi afise neza ukuri kuri ivyo musenyeri imbega wewe nta na kimwe muri ubwo bubeshi yo ndabyumva bari bafise mpemu yera bavuga mu ndimi bakoze ibintu ibindi bintu bakiza barwaye yo yego ni vyiza cyane yari ko araraba hirya murabona araba mu gihugu cyo hakurya yo hamwe no kwigisha biri ya ishengero ryanje yo ndi umupresbiteriano umumetodiste umubatiste murabizi yo musenyeri azonterera hanze ivyo ntidushobora kubikora namba ntidushobora kugira igikorane nk'icyo mu ishengero ryacu umwe wese muri bo yo hagurutsa kigira kuko uwumaze kwakirwa n'umuco maze agatamira ingabiri iva mu ijuru mahama yagahindukira akava muri urwo rugendo yafashe akagaruka ngo abe mushasha mu kwihana ubugira kandi kuko yacumuye ku Mana icaha niki kutizera yacumuye ku Mana kandi yakoze iki yafashe nk'igihumana isezerano ryari ryaramwejeje hanyuma aragaye ibikorwa by'ubuntu byamushikanye hejuru hariya nta kimaze kikiriho kubwiwe uretse kwitegana ubwoba gucirwa kwiteka no kwitega umuriyo w'inkazi uzori gatabanzi b'Imana ufise ubwoba bwo kurondera urubanza rwaka umuriro nubura karibizori gata umwansi kuko uguhora nukwanje nikuhara hagize kuko ijambo ry'Imana rifise ubu kuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose rigatanya ingingo n'umusokoro rigasuzuma ibyo umutima wiyumvira n'ibyifuzo byawo aho rero iyo ubonye umuco gendera muri wo genda ntuzi yuri kuraja ariko bandanya ugenda ugende werekeza kuri Karuvariyo ugumiza amaso neza kuri Karuvariyo ugenda 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 yo mana ese umunsi umwishengera aribyo kigereranyo cya Enoki yagendeye imbere y'Imana imyaka 500 agenda gendera mu muco n'igishinga ntahe yuko ibintu byose Imana yavuze yarabikoze ntiyaretse kuyinezereza ibyo uhoraho yavuze ngo akore Enoki yarabikoze rero yari kigereranyo mwibuke ubwato n'ikigereranyo cy'abayuda bamwe 144 batwawe aribo Nowa n'umugwi wiwe ariko Enoki yagiye muhiriwe imbere gatoya y'umunsi urivyo murabizi Enoki rero yabandanije agendera mu muco gusa umunsi umwe rero yumva ibirenge biriko birava ku isi yabandanije yigendera gusa hanyuma aragenda mu bwiza atanapfuye ibyo nivyo Imana yaramutwaye kubera yuko yari kwagendera mu muco hamwe n'igishinga ntahe yuko yagendera mu muco w'Imana yabandanije agenda agenda nimuze twambara ibirato byacu by'urugendo shengero bandanya tugendere mu muco muco mwiza uzaho amama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga umuco muco w'isi muze turirimba ubu tuzogendera mu muco muco mwiza yo uzaho amama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga Yesu umuco w'isi mwebwe abera bose b'umuco ni mwamamaze Yes, umuco w'isi. Rero inkengeri zo mu ijuru zizovuga. Yes, umuco w'isi. Tuzogendera mu muco umuco mwiza. Tuzogendera mu muco umuco mwiza iyo uzahamama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga iyo Yesu umuco w'isi muze twunamika imitwe yacu kandi gusa kanya gatoya gusubu ndiko nibaza namba hari haho bamwe ngaha bashaka kugiriranira imigenderanire namwe muyera ngo abuzure vuga muti unyibuke mwene data Branham unyibuke shengero ndashaka kugendera mu muco ndashaka kurya buryo hatansinzi y'umururazi muri jewe ndashaka kuba umukozi w'Imana gusa tuzu kuboko kwawe vuga uti yo mwami nyibuka ego na maboko mi 20 cyankarenga hejuru rero kumane mwuna mitsimitwe yanyu mugiye turirimba mbira hamwe buhoro iyo Yesu umuco w'isi tuzogendera muri uyu muco n'umuco mwiza cyane uzaha mama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga Yesu umuco w'isi nimuze mwebwe abera bose b'umuco twamamaze yo Yesu ni wewe muco w'isi rero inkengeri zo mu ijuru zizovuga yo Yesu we n'umuco w'isi yo tuzogendera mu muco n'umuco mwiza cyane uzaha mama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga yo Yesu umuco w'isi Mwami Yesu mu gihe baririmbiye indirimbo badasohora amajwi bashaka kugendera mu muco w'ubutumwa bwiza afata iyo mitima y'agaciro mwami nabawe bahanagure ukureho ibi byose kutizera kose hanze maze Yesu umuco w'isi yinjire udutambara turambitse hano mwami twabarwaye n'abababaye ngo kuri bo mwami Yesu kandi ubakize kugira ngo bashobore kugendera mu muco biduhe mwami turagushimira kubw'icigwa cacu kubwo kuba ngaha kwa mwemu yera yabanye natwe kandi akatugumya amasaha twicaye ngaha abantu bicaye muri iki kibanza gishushe bariri bakurindi barindiriye bariteze kandi bararindiriye kandi bakibaza mwami kuko baratahura mu gihe bumvise ijambo ryasomwe ko turi mu gihe cy'iherezo nta kintu gisigaye uretse urudubi rw'isi kandi umunsi umwe abigana bazotegerezwa guhagarara kandi ndasenga mana ko wokize umuntu wese ari mu nyonga z'imana bakize kubwa mwemu wawe kandi mwemu yeraze kuri umwe wese muri bo kandi yuzuze imitima yabo ineza n'amahoro kugira ngo bame ivyamwa vya mwemu ari byo kwihangana kugira neza amahoro kwihangana gutekereza kuba umwizigirwa muri mwemu yera biduhe mwami ndabakuragije rero ngo bagukorere mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe Amina tuzogendera mu muco tuze muze tuduze ibiganza byacu mu gihe turirimba umuco mwiza uzaha mama y'imbabazi akayangana umurika impande zose ijoro n'umutaga iyo Yesu umuco w'isi ndamukunda ndamukunda kubera yuko yankunze ubwa mbere Mazagura gakiza kanje ku giti ci Karuvariyo Yo suwi gitangaza Turaja kugira igikorane cyo mu batizo canke mu kiringo nk'iki minuti 10 minuti 15 uko bimeze kose hari nibaza ko hari umufaso na kiri muto ari ngaha kugira batizwe sivyo Ni vyiza cyane nibangahe bategerezwa kubatizwa muri iki gitondo nashobora kugaruka mu ijoro mu gikorane cyo mu batizo cy'uyu mugoroba umwe babiri batatu batya badashobora kuza kuri uyu muhingamo cyangwa imbere y'igikorane cyo ku mugoroba kugira ngo babatizwe mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahezagire bana ndanezerewe yuko Imana yashize imbere yanyu urugi guguruye kandi mwiteguye kwinjira ubu mugiye mumva aho ibintu byose bishaje byapfuye kandi byahambwa ubu muribuka umubatizo wanyu no kugaragaza inyuma yuko hariho ikintu cyakoretse imbere yaha kandi rero tuzogendera muri uyu muco twiteguye umuco mwiza yo yo umurikira hose iruhande yacu umurango ni joro ewe Yesu umucyo w'isi. Yo uku gufatanya guhambaye mbega ntimwiyumva neza, yo niyumva neza cyane gusa ni nk'ikintu kinaka nabonye naco bumwe muri ubwo busoro bushaje bwo guhanagura hanyuma bakanyukura n'isabune yo kumesura. Mwene data yavuze ko nkumbure mwebwe mwese mushaka kubatizwa iki gitondo mwitegure impuzu n'ibindi bizoba bikanye mwijoro, ariko ni byiza cyane namba mushaka kubikora, ariko namba mwiteguye kubatizwa iki gitondo ni byiza cyane. Nibaza ko tuja gutegerezwa kwimura ibisi byo mwene data Nevi, ni byiza cyane mugenzi ubu ni bangahe bashaka kuguma ngaha no kubona umubatizo, mufate iminota mitekeyi gusa kandi mwamana we nkumbure ntimura ubona na rimwe namba mudashobora kuguma ngaha, yemwe rero mumenye neza ko mugaruka mwijoro, ariko nifuza ko mwoshobora maze mukaguma ngaha mukaraba igikorane cy'umubatizo. Turaja kwimura iki kandi hari cyo icirore kinini y'inyuma ya hano cerekana umuntu weze yinjiye yemwe biraja kubakora ko ndabizi neza. Duhambanwa n'umwami mu mubatizo amina, uko yapfuye duhambwa mu rupfu rwiwe tukazuka na mu kuzuka kwiwe kugira ngo tugendere mu buzima bushasha umwami abahezagire. Nibangahe bazi ikigwa kiri joro Laodikiya cyanyuma kandi agasongero cibihe ndwivyishengero, ni byiza cyane turaja kugira igikorane cy'umubatizo. Tedu nambu shaka ushaka kuba amwamaze kubatizwa, hariho bamwe bategerezwa kugenda baje kucica Chicago ubunyene murabona muze dusenge mwami Yesu bicaye kandi barumviriza ibikorane gushika bihere. Turabakuragica ubumwami mu gihe bagiye i Chicago, ujane nabo mwami kandi se umwe wese yofata uyu muco w'igitangaza amaze akawukwiragiza mwami mu gisagara cyose c'i Chicago, aho baje hose ubane nabo gushikaho bazobonana ese mpemu yabo bazofata muri wewe mwizina rya Yesu amina. Muze dutareke ibiganza byacu bumaze tuvuge tuti urakoze mwami,
yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking and believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Muze dutareke ibiganza byacu bumaze tuvuge tuti urakoze mwami Yesu, izina ryawe rishimwe, urakoze mwami. Turatahuye ivyo mwami yuko umunsi umwe mpemu yamanutse ku muntu muri Bibiliya amaze amubwira gusibanga ry'Imana ivyari bigiye kuba. Data turazi yuko ukiri ya mana nyene kandi ngaha wamanutse kuri uyu mwungere muto yaciye bugufi ngaha mwami. Iki gitondo yigeze kuba kera mu Nikorayiti, ariko waramukiye mu nyiganyije, yabonye umuco maze arasohoka kandi ngo uyu mutima wiwuruguruye cyane gushika aho uvugana nawe gushikaho atanamenye cagiye kuvuga maze agahagarara kandi akareka mwemu yera kagendera muri we mwijwi ry'ubuvugishwa ku bwacu. Urakoze data kandi nzo kwitega kubw'abantu nzoca mu ngendo zanje amina.
Amen.
Mwabitahuye sivyo? Mwabonye ivyo ari vyo? mwitegereze ijwi ry'urya mugore ariko aravuga kandi murabe insiguro yarungitse mu ijwi rimwe murabona hari abagore babiri batandukanye ndakekeranya ko boba bazinanye canke batazinanye ntiba ntibazinanye nk'urya mpe mugera mwitegereze ugusamirana kw'ijwi nkaririya mbega ntimutahura yuko urya ari Kristo ari hagati y'abantu nga ivyo sivyo urafise ikintu kinaka ushaka gusoma mwene data pat tangura murabona
to testify unto you these things in the churches.
Amen.
Amen. Ubu ivyo ni vya mpe mu kurongorwa kw'Imana murabona mpe mu yera gendera ku bakristo asangwa adasanzwa jahari yavuga yo mbega si gitangaza kwiyumvira abagenzi yuko icari ca kintu nyene bibiliya yavuze kandi kiri nga uno munsi ntidutegerezwa gusubira ku vyibaza yo muvuze mu mwakire bantu banje b'igiciro muze mu mwakire etedi mu gihe turiko turitegurira umubatizo kandi ndasaba Imana ko yotegura imitima yacu ahindongorera nzokurikira mbega ndashobora gufata ngaha mwene data yemwe ugutegerezwa kuzimya izo mikoro ndabinginze kubw'Imana nzima no kuguhanura kw'ijambo ryayo yuko mwoza kandi mukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo mwibuke ko nkora ivyo kubera yuko Bibiliya itugobera gukora ivyo kandi Paulo yavuze ko tubikora kandi namba umumarayika yigishije ikintu cyari cyo cyose arakavumwa kandi ndashaka gutangaza gusa iki kumpera y'urugendo rwanje nk'uko yakoze sinaretse kubabwira inama yose y'Imana nk'uko ndayizi neza na neza nta maraso y'umuntu ari kuri twebwe yo mbega ntimumukunda yo ese ukuntu ndamukunda si byiza cyane muze duhagarare mu gihe turirimba ururirimbo rwacu rwo kurangiza ni byiza cyane imbere y'ico gihe tuzo cyane izina rya Yesu umwana w'umubabaro n'agahinda bizoguha umunezero kandi rikuremeshe rijana huja hose izina ry'igiciro Yesu ukuntu ndari yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'igiciro izina ry'igicire ukuntu riryo yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo ubu mu gihe twunamitse imitwe yacu turaririmba ku izina rya Yesu twunamye dukubise ibipfukamiro ku birenge byiwe umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika igitsibo igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye